Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe c'iherezo kugirwa abana b'Imana igice ca kane bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku mugoroba w'igenekerezo rya 2022 ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 60 Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwene data Neville kandi umuhingamo mwiza umugoroba ahubwo no ku bagenzi bacu b'igiciro turanezerewe kugaruka ngaha mu ishengero ibijoro harashushe gatoya kandi rero turajya kugerageza kunyarutsa n'ingoga uko bishoboka gutanga ubunyene ubutumwa bwa mbere turafise amatangazo make yo gutanga n'umutwaro w'amasengesho udasanzwe nararonse amakete yanyu yatanzwe kandi wa mushiki wacu yumva ko afise ikivyimba mu bwonko hari uwundi muri Louisville n'uwundi wa mwene data w'umukozi w'Imana se yafashwe n'umutima bukumbi kandi hari abantu bagwaye benshi benshi mu isi uno munsi benshi barahamagara kandi atankeka turabasengera n'umutima wacu wose kugira ngo Imana idufashe mu bisanzwe hafi ibice 95% kw'ijana by'ibango ryanje byama ari ivyo gusengera abagwaye murabona ariko umengo mfise gusa ubwoko bw'iciyumviro ndacasengera abagwaye ubu mu byibuke ivyo birajana neza ariko namba dushobora kuzana ishengera aho rifata ikibanza rero no kuja mu rutonde ku buryo dushobora kuja ku kazi murabona dutegerezwa kwitunganya murabona gucira ikintu cyose hamwe ikintu kinaka kindi cyakozwe ku mutima wanje hareza kanya gatoya ivyo ni igihe umugabo mutoya bicocoro wa kera ukuboko kumwe kwiwe kwahatswe kurandurwa n'igisasu ukuguru kwahatswe kurandurwa n'igisasu hari ngaha hafi kugira ngo anyumvirize muri uyu mwanya ariko vy'ukuri ni intore yitwa Roy Robertson kandi ni umwe mu bajejwe imibereho y'ishengero ngaha kandi umukristo mwiza w'umushinga ntahe yaje hari yamaze avuga ati mwene data Branham ntiwibagire umukuru w'igihugu yavuze ati byarambabaje cyane igihe yatambuka nibyo yabonye kumbonesha kure yapfuye mu ndege amose uzashoka amatama yiwe kandi umunwa wiwe wari wakebanye murazi yari kumwe na Roy hariya n'abandi muri rya ntambara ntacyo bitwaye naho mwoba mudahuza nawe muri politike aguma ari umukuru w'igihugu cyacu yego mugenzi kubwanje sindi umudemokrate cyangwa umurepublika ndi umukristo ariko ndababwire atankeka narashima cyane umukuru w'igihugu Dwight Eisenhower mugenzi atankeka yabaye umuntu ahambaye mu buryo bwanje bwo kwiyumvira asubiye kwitoza kandi ndi uwutora no mutora ubugira kandi ivyo ni byose ndaba namba yarafise imyaka ijana no guma ndamutora kuko ndamukunda kandi tumwibuke mu masengesho yacira ijoro Jit atankeka ndanezerewe kijya gikorane cyiza mwebwe mwese wewe na mwene data Willard mwagizire yinga yomba narinjye mvuye hanze mwavuga mwese muti ni byiza cyane mwene data Branham rero urazi kiniki ariko ni byiza cyane kuguma hanze no kubumviriza sibyo ni byiza cyane rero ni byiza cyane naronse ubutumire bw'amashengero amwe namba mwese muyashaka namba mwiteguye kuja kuba umwungeri ubu namba mwararonse inyigisho zanyu kandi ibyo nibaza ko mubifise kandi byose byaratunganye hariho rimwe muri Oregon umwe wo muri Washington California na Arizona ahantu hatandukanye namba mushaka gufata icengero kandi ikintu cyaricyo cyose yemwe ngaha nyene ni ahantu heza ho gutangurira ngaha nyene kandi hari ubugingo butaka ahantu hose no mu karere k'abahindi n'ahantu hariho hose mushaka kuja mu bitumenyeshe gusa kuko ndize mwebwe abahungu mwa shikanyubu ivyo nivyo ndakunda gusa kubabona mukora ivyo hariyo mwene data Rader haruguru ngaha kwibarabara ngiye kugira igikora niwe mu minsi mike ya mwene data Rader agiye kugira umuvyuro kandi ndibukana baransundi kujya muntu muto y'ahantu hose ngerageza kumutuma aja kugikwago no kuvuga ubutumwa yari afise isoni cyane yavuga ati neza sinshobora kuvuga mwotegereje kumviriza amen murabona ntuzi icyo ushobora gukora namburetse mwemwe yera ngo afate ibyo nibyo kandi mwene data Graham Sling muri utika na mwene data Junior Jackson hariya tubona ko bose ko ari amashengero matoya yacu tuvukana neza hamwe natwe twese turi kumwe ni dutandukanye ku nyigisho zacu canke ibyizigiro byacu n'intego yacu nyigisho zacu ni zimwe turi hamwe neza ikintu kimwe hamwe turi shengero rimwe gusa kandi atanke katwokwivuza kubagira nzaya ahantu hose dufise bamwe muri Afrika bamwe mu Buhindi n'ahantu hose mu gihugu aho niho tubashaka bakwiragiza amakuru kandi ndabona aba bantu bakiri batoya baje nka mwene data JT Palmer ngaha na mwene data Wirad n'abandi yo baje abantu bakiri bato iyo ndiko ndasaza namba hari hejo soba abo bagabo bezo nshaka uko ubu butumwa buzokwigera bupfana ntibishoboka gusa butegerezwa kubaho kandi sinizera ko dufise igihe kirekire cyane cyo kubuvuga wa mwana muto yabavuze ko yaragiye gupfa ndabona ko mwari mumufise mwishengero munsi wose uyo munsi mushiki wacu ibyo ni byiza cyane turashima umwami kubw'ibyo ko umwami agira ubuntu yuzuye imbabazi mugume mwizeye gusa ibyo mwabwiwe ngaha nyene murabona bizoba ari byiza cyane ubu muri ko muraryoherwa n'inyigisho murakunda inyigisho yo by'ukuri niyumvira ko bitumerera neza biduha akaruhuko gatoya ko gusengera abagwaye n'ukwerekwa n'ukugira indwara kuvuye ku Mana mu by'ukuri ubu mu ijoro tu inyuma y'igikorane turasengera abagwaye ubugira kandi mu ijoro iminsi yose dushaka gukora ibyo kubatiza uwo ari we wese igihe cyo ari cyo cyose ni bangahe bibuka igihe naho ragendera ku nsinga z'umuyaga nkuba yemwe naraciye ku nsinga z'umuyaga nkuba kenshi nategerezwa kugenda ibirometero 48 bubugaragwa nari mfise 448 byo kugenda namanukira hari ishati mu ntoke kandi yo ndushe cyane ngenda nca mu mashamba kandi ntema mahwa mabisi nahuye n'umurimyi umwe ashaje hanyuma nicara munsi y'igiti maze mvugana nawe ivyerekeye kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu yavuze ati yemwe namye nshaka kubatizwa navuze nti sikure cyane mugezi yavuga kandi najanye benshi muri bo hari yanyere maze ndabatiza mu izina rya Yesu kandi nasubiye gusuzuma singa ni utagose ivyo nivyo kenshi mu mpuzu z'akazi zishaje nabatiza umuntu namumanuka ku namanuka ku nkingi naba ndi hejuru ku nkingi nkora akazi kanje nari umuntu ashira ku insinga kandi nkorera hakujya inkingi ndi kumwe n'umuntu ndamubwira ibyo umwami yavuga ati yemubiri muri iyi minsi nzoza ku shengero ryawe kandi mbatizwe navuga nti ni kuko ushaka kurindira gushika icyo gihe turi ruhande y'uruzi neza hari hamazi menshi hari ya nyene baca kiri ubunyene ibyo ni yo ico nico gihe Filipo yavuze nkone yabwiye Filipiti ngaya amazi niki kitubuza ivyo nivyo nta nakimwe namba witeguye iki nico gihe nture kumugwanizi nkureke mugwaniza amahigwe kukuzibiranya ikintu kinaka ntubikire ejo ibintu washobora gukora uno munsi ejo hashobora kutabaho kuri wewe ndibuka igihe kimwe nakoze ivyo narize byampaye icigwa na retse ikina shobora kuba nakoze umunsi umwe kandi umunsi ukurikire gihe cyari carenganye rero mu by'ukuri sinifuza kubafatira uyu mwanya wose ariko ndatwagwa gose kandi sinzi namba numva meze neza gose ku buryo niyibagira hafi mba numva meze neza gusa ubareka twunamika imitwe yacu imbere y'uko twegera ijambo data wo mu ijuru uri Imana nzimiye iriho ibihe byose izuba ryarenze nyazuba nyene Daniyeli yitegereza igihe ryarenga Yeremiya yagitegereje ririko rirarenga Adamu yagitegereje ririko rirarenga Yesu yagitegereje ririko rirarenga kandi nishimwe babayemwo bakongera bakayigenderamo kandi ugu muri ya mana nyene rijoro hare imitwaro myinshi mugaba afise ikivyimba mu mutwe mushiki wacu atinya ivyo nyene ni wewe cizigiro cyonyene mwami kiriho kuri ivyo icyo kivyimba cyabaye cha kanseri ke nta na kimwe cyo gihagarika kirarengiye gose umuganga ariko rijoro turagenderaga topito kacu gatoya dukurikira ijya ntama kugira ngo tuyigarukane mu mukuku wawe data mu izina ry'umwami Yesu tuhererekereje iri shengesho ryacu ngo gice intambwe kivyimba kanseri nyegejemwo tubajane mu mukuku amahoro kandi twebwe mana turibukira ijoro umukuru w'igihugu cyacu dukunda mwene data Dwight Eisenhower wacu yararongoye igihugu mwami yaregereje kudutwara mu ntambara yarasezeranye yuko intambara yo muri Korea izohagarara yaba yo ronka uko bishoboka yarasezeranije abaje yuko bahungu babo azoba garukana ariko yavuze ati kuri jewe kubikora sinshobora kubikora ndashobora gushiramo ingufu zanje ariko imana yonyene nitegerezwa kubikora kandi wari kumwe nawe mwami none ubu byararangiye byose kubera iki batashobora kubibona ubwa mbere mana ndasenga ngo uzomfashe heza agira ubwo buhungiro bwiza mwami kandi turasenga ngo uzotere umurongoza kuri kire ibyo ugomba urawe bizobe mwami ariko wo dushaka gosira ijoro uretse ibibazo by'igihugu cyacu n'urya hambaye kandi wicu azotsage gushiraho bwami utazogira iherezo umwami Yesu umwami wawe rero hazoba amaboko bakorane ko kandi nta ntambara izosubira kuba bazotera inzabibu hanyuma bafungura ibyamwa byazo bazokubaka amazu babemwo kandi ntihazokongera kuba imidurumbano inyuma y'ivyo duhazagire rero butwegereje ijambo kandi daturazi impamvu negereje ijambo kuva ikicanditswe nyene kiri ngaha ni kubera yuko numva ko ariko wifuza ko ndabikora ko ari ukugomba kwawe kuva mu ijuru ni mu rutonde rwawe ni mu rutonde rw'uyu munsi kureka abantu batora ikibanza cyabo mu bihagararo kandi bitegurire igihe cy'intambara nkuko mwene data wacu yabivuze mu ishenge mu isengesho ryiwe kuri wewe nta mwanya munini uhaciye yo waraduteguye igihe kirekire mwami rero data duha ibikorwa byacu bitubereye dushyiraho hanze ku byo tubwirizwa gukora kugira ngo dushobore kwitaho ibikorwa bya data kuko tubisabye mu izina rya Yesu umwami wawe amen. Nagize ahubwo umuhingamo mwiza kuri uyu muhingamo mvugana n'umuganga azwi cyane Louis Ville umuforomakazi wiwe bumvise ibintu by'icubahiro by'umwami kandi se yari umuganga kandi yaraje amara igice kinini ya cy'umuhingamo mu biro byanje arinjiranye naraza umuntu w'igitangaza ahubwo akaze gatoya muraza ubwoko bw'umupresbiteriano yemera nyawe mu ntango ariko yagiye amusoza atemba ku matama yo jewe imana irabafise ahantu hose nyene mu biro by'abaganga mu baforoma sinizera ko hariho umuforomakazi mu bitaro Norfolk Infirmary na shingiye ntaye kuvyo kuronka mpemu yera nkamubaza namba yarabatijwe mu izina rya Yesu nta muganga nashikiriye ahantu hariho hose canke murabona mubibabwire nta mwanya munini yadufise mwene data ko byo babisa n'ibigoye kose murindire gusa gushitsa hakurya murenganye impwemu za nyuma murabe maze rero muzokwicuza igituma mutabikoze ego mugenzi ntimurindire gushitsa kijya gihe nimuze tubikore ubunyene iki nico gihe yo bushobora kutavyemera kandi bagashavura bakanaharira gato yakubwivyo ariko ntibaba babishize ku mutima ntibaba bashize ku mutima byukuri bameze neza zobohaririza gusa mwibuke ntibabishira ku mutima byukuri ntibabishira ku mutima nkumbure bigishijwe guse kintu kinaka kandi bashaka kugigumako kubwibyo murashobora kubona ibyumviro byabo ntimubarire nabo ntiyagire numwe muharira nawe ariko muharire gusa ko muri ibyo hanyuma mubasengere rero niyumvi ira yuko twashitse ko nongo w'icenda sindabizi neza ni kure gose igice ca gatatu sivyo abagabo ariko yo nubuki mu gitandara kuri jewe twako turavuga rero mwibuke kugira ngo ducobore kuronka ivyo dufatira ko gatoya none rero mwene data ne viru unkwege gato ya gusa rero nina nanigwa no kubona yuko igihe kiriko kiragenda kugira ngo nshobore gusengera abagwaye dushaka kuronka agace gatuya kose dushobora kandi rejoro nshaka umuhamagaro kujya kuri ya rutare cyewe turaheza kuri ibi aho rero nkumbure ndashobora gusoma gusa ibisigaye ariko intumbero y'ibi ni kubona igihagararo cyanyu muri Kristo kubona yuko atari ikintu kinaka utsitara ko gusa cyangwa ikintu kinaka shoshobora kuba gifise wari ukwiriye ahantu hanaka ariko ni ico Imana yagukoreye ubwayo atari uko wewe ari mwiza cyane ku buryo wagiye ku murusengero rumwe ijoro rimwe kumwe ne data umwe mukundwa yagushikanye kuri arutari kandi n'ibyari ibyo ari Imana imbere y'uko isi ishigwaho yagutoranije ubugingo budashira giye washika hariya wa munsi ntibitangaje yuko bamwe 40 abakuru 24 bakwiye ibisibo bya bose bakwiye ibisibo umwe wese yikubize hasi nta kintu na kimwe bari bafise bashobora kuvuga nta muvuga butumwa nta mukuru nta kintu na kimwe icubahiro cyose kumwagazi w'intama Imana izokuraniriza byose muri wo kuri urya munsi yo iya batware twigeze kumenya no kubona wari we ubabambye rero dutangurira ku murongo w'8 kugira ngo turonke urufatiro rutoya ubwo yadusesekarije ku bwenge bwose no kumenya itwatibanga ry'ibyigomba amabanga y'ibyigomba kandi muribuka ingene twabyitaye ko nibangahe bari ngaha muri iki gitondo reka turabe ingene twabishimikiye ko ibanga ry'ibyigomba ubusi akantu gatoya gusa rero nibanga ivyo imana igomba nibanga kandi umuntu wese ategerezwa kurondera ivyo imana igomba kubwiwe umugabo cyangwa umugore ibanga ry'imana mega turironka gute Paulo yarazi yavuye yuko atigishijwe inama n'umuntu numwe atamubira atamaraso ntashure yagiyemo nta seminari ntacu yaravise bahuriye ko ariko yabihishuriwe na Yesu Kristo we yahuye nawe kunzira igi Damasiko mu mucu meze nk'inkingi y'umuriro maze iramuhamagara nuko ajya muri Arabia maze amara imyaka 3 hariya yo ntiwiyumvira yuko ico cari gihe gihambaye mwene data Egan imyaka 3 Paulo ari hariya muri Arabia iko te akazu gatoya hano hanaka yagendagenda hasi n'imizingo yose ya kera ntibari bafise imishasha Paulo yarabyanditse ivyinshi aho nyene muri iyo mizingo ya kera ingene imana kwitanguro yatoranije ubugingo budashira ingene yorungitse Yesu kugira ngo biciye muri ico kimazi turonke uburenganzira ku giti cy'ubugingo abo yamenye kera yabahamagaye abo yahamagaye yamaze kubatsindanishiriza abo yatsindanishirije yamaze kubaha ubwiza imana kuva ku itanguro ry'isi yadutoranije kugirwa abana rero ibyaremwe byose biraniha birindiriye ukugaragazwa kw'abana b'Imana yo no kuyumviriye ko Paulo yagize ibihe by'igitangaza noshimye kuba nari kumwe nawe hariya mweho rero yavuze ati yatumenyesheje iryo banga ronka mpemuheri ngabire kinaka we kandi atangwe kugendera muri we maze urabe gusa ingene bigenda kuri uyu muhingamo nafashe yo nk'iminota 30 yo kwiga kuraba gusa kucigwa nkumbure si ibyo novuga igice cyayo hafi minota 15 kandi nategerezwa kunyaruka maze ndiyumvira nti ibanga ese ingene ari ibanga maze ibyanditswe binsubiza mu isezerano rya kera hanyuma bingarukana mu isezerano rishasha byafataniriza hamwe ikintu kinaka murabona ibanga ry'ukuza kwiwe ibanga ry'ibyigomba ibanga rya twebwe twicaye hamwe mwibuke ntibishobora kwigishwa mu iseminari nimwe nibanga ntushobora kubimenya ku bw'amashuri ku bwa teolojia nibanga ryanyegejwe kuva isi ishigwaho irindiriye ukugaragazwa kw'abana Imana waiting for the manifestation of the sons of God. Mbarira mwene data mbarira mushikanje nikihe gihe abana b'Imana bigeze kugaragazwa atari muri iki gihe cy'ubu Nijari higeze kubaho igihe muri kahise aho bategerezwa kugaragaza igihe cyo gucungura ibyaremwe byose. Ibyaremwe ibyaremwe ubwabyo biraniha birindiriye igihe cyo kugaragazwa rero imbere y'uko impongano ishigwaho, imbere y'uko mpemu yera yege yigera gusukwa imbere y'isezerano rya kera ryose muri kijya gihe cyose. Ntihashobora kubaho habaye kugaragazwa byategerezwa kurindira gushitsa iki gihe. Ubu ibintu byose byarashizweho biraza bikagira ishusho hejuru ku ibuye ry'agasongero ku kugaragazwa kw'abana b'Imana bagarukanwa na mpemu w'Imana aza muri aba bantu mu buryo butunganye gushitsaho ibango ryabo rizoba risa rwose n'irya Kristo kugeraho bizo muhumuriza hamwe mu ishengero ryiwe. Ni bangahe bigeze biga kahise k'amapiramide? Ni baza yuko nkumbure mufasoro umwe yatarise ikiganza. Ni byiza Imana yanditse Bibiliya zitatu, imwe muri izo yari zodiac mu bicu. Iyo ni Bibiliya ya mbere. Umuntu yategerezwa kurangamiza mu kirere mu kumenya ko Imana iri hejuru. Kurikira zodiac ntimwigeze muyigako? Iratanga mbere igihe icyari cyo cyose mbere n'igihe cya kansera. Iratanga itanguriro kuvuka kwa Kristo. N'iyihe shusho ya mbere ya zodiac? Isugi. Ni iyihe ya nyuma? Intambwe. Ukuza kwa mbere n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo byose byanditswe imbere hajya. Hanyuma aho Bibiliya ikurikira yanditswe hariya mu ibuye ryitwa piramide. Imana yanditse muri piramide. Nimwabyiga muzoraba inkuru za kera z'intambara ingene byari byubatswe mbere y'umwuzuri ya gatatu yanditswe ku rupapuro Bibiliya. Iterambere, ubwiza bw'ubwenge bw'isi bwa kazoza, ubu nk'uko Imana yamanutse hasi mu bihe turi mu gihe cy'intambwe. Turi ku gasongero ka piramide, turi mu gitabo cy'ibyahishuwe mu cete cya nyuma. Ubwenge buvuga yuko turi iminota itatu imbere y'igicu. Yo yumvira uko turi kandi murabe neza. Reka dufate piramide, biroroshe, iboneka nk'inyabutatu. Igihe twari ngahasi mu gutangura kw'igihe cya kera cy'ishengero, inyuma y'igihe cy'inyigisho za Luteri, umuntu kuvuga gusa yuko ari umukristo byaba bisiguye ubuzima bwiwe cyangwa urupfu. Baramwica kubera yavuze yuko ari umukristo, hanyuma guca mu ihamwa. Mu gihe cyose icyari cyo cyose hari uguhamwa. Ababa bose mu Mana muri Kristo Yesu bazotegerezwa kubabazwa no guhamwa. Mu gihe cya Luteri byaba biteye ubwoba kuvuga umuruteriyano, waca ufatwa nk'akazeze kandi washobora kwicwa kenshi cyane. Barabishe baba turije inkwi, arabaturiye n'ibindi byose kubera abaruteriyano. Hanyuma ishengero ryagabanutse nka piramide bica biza mu rundi rugero rw'ubuntu, ariko rwari ukwezwa mu gihe cya Wisilege yagwanye ishengero ry'Abangirikani. Yigishijwe ukwezwa bica biza mu nkehwa kandi hanyuma bagaca bita kagwi ku buzeze. Ni bangahe bari ngaha? Bari abametodiste canke bigeze kuba ari bo, canke bari abafitanye imigenderanire n'ishengero ry'abametodiste igihe cyanyu? Mwari muzi yuko ishengero ry'abametodiste ryigeze kuba hafi yo kuronka mpemu yera igihe kimwe? Naragiye mu mashengero y'abametodiste ndabona ingene bagwa hasi bakisuka amazi mu maso, hanyuma bakiha akayaga bakoresheje kayakuma gatanga umuyaga. Mpemu yera akaguma aza kuri bo. Uko ni ukuri, uko ni ukuri. Hasi mu misozi ya Kentucky aho twari dufise abametodiste, mwebwe murabinjira hajya, twari dufise abametodiste hariya, twari dufise abametodiste aho hambere n'ababatisti. Twagiye hasi kuri arotare turagwana gushika turonze ikindi kintu. Twaraje hanyuma duca dutangura kubaho mu buryo butandukanye inyuma y'ivyo. Ariko wewe ingo hanyuma ushyira izina ryawe mu gitabo, hanyuma uvuga uti ni umumetodiste, hanyuma bagafata akantu bakagatsuka k'utuzi dukeya kandi bikaba biheze kugenda hanze, hanyuma ukambara buturuka isigira ngo ukajya kwiruka mu mafaranzi gutigita kamare gukina imikino y'imashini namera n'ibindi bitandukanye, ariko bakaguma ari abametodiste beza. Urabona ibyo si metodiste? Ibyo nabahurikiye mu ishengero gusa. Uko ni ukuri. Ababatiste ni uko nyine, abaperezida Presbyterianu haja hepfu na bogutu yonyene. Nkuko Dawidi Duplessis yavuze ati buzukuru Imana nti fisa buzukuru Imana nti yigeze igira umuzukuru irafise abana mugabo nta buzukuru ko nukuri wowe nabantu muja mu ishengero rya Methodist cyangwa ishengero rya Pentecoste cyangwa ishengero rya Baptist kubera yuko nyoko wawe cyangwa so wawe yari mu Pentecoste cyangwa mu Baptist rero uri umuzukuru barabana uri umuzukuru urabona nuko Imana nti fise ikintu nkico cyangwa nti fise byinshi nkivyo ariko se Imana ntabyifise ubu rero rabibi hasi gushika bishitse hasi ubu nk'ugushengero igihe cy'aba Pentecoste kiraje ntanke kako byose byaciye bigabanura ibintu byinshi kama byakoze iki byaciye bisiga aba Methodist y'abatoritane yo bose nyuma ubu mpemu yera yaragiye kure igihe cy'aba Pentecoste baciye bakora iki bashinze idini bigira turi amakoraniro y'Imana turi aba oneness turi aba tuness turi ishengero ry'Imana turi iki canke kiriya nkuru uwacu ntushobora kuja mu ijuru kiretse itsina ryawe ryanditswe mu gitabo cyacu yo mbeguruzazane ntacyo bitwaye namburu mu batiste mu petotiste mu presbyteriano ushira itsina ryawe mu gitabo cy'ubugingo igihe Imana ishizemo hariya namba aratoranijwe ubuzima budashira Imana izoguhamagara ukunge nuko biri uko kose ukungene kumwe ku mucanga ukundi zobikora tanke ka budate yampaye bose bazuza kuri jewe ntacyo bitwaye ishengero urimo ntacyo bipana ni ibyari ko idini ntacyo rizokumara uretse kukubera intambamye mu kubandanya n'Imana ariko nta kindi rizokora ibakoraniriza hamwe umugumugwi wabizera n'abizeye n'abatizera atanke kurasanga ibyo ari ahuja hose no mwijuru bari babifise rero nta kibazo ariko uhanza amaso idini ryawe hanga amaso kuri Yesu niwe wo gumira ko rero mugihe tuje kubari bafise nibangahe ndizera uyu mugore hano yadugije ikiganza ciwe ko mwizeye ama piramide murazi piramide ntiyigeze ifunikwa sibyo ntiyigeze ishigwa kwibuye cyuko ngesera ntibigeze ntibashobora kuno kuritora ntibazi icarishikirie kubera iki ibuye cy'ukurengesera ritashizwe ko ibo ryagasongera umutwe wayo kubera yuko yanzwe igihe yaza yari buye ryanzwe ni ibyo ariko izofunikwa ibyo kandi rero ayo mabuye akwigwa impande y'iryo buye ryagasongero ategerezwa kuzoba mabuye azowameze neza na neza nk'iryo buye bazokwinjiramo mu mfuruka n'ahandi hose iyo piramide iratunga nyegose kuburyo udashobora gucisha ho gwembe hagati na hagati aho ayo mabuye yinjira namwe mbege inyubako iteyigomwe amwe muri ayo apima amajana y'amatoni hejuru mu kirere kandi yinjira namwe neza na neza nuko Imana izanishengero ryayo turinjiramwe neza na neza umutima umwe n'ukwizera kumwe rero umuntu umwe avuga ati emwe abaruteriano hariya haheze ntacu bari bafise ntimubyizere aba baruteriano bazogaragara mwizuka nkuko abasigaye bazogaragara mwizuka mu batisi mu presbyteriano n'abana bose b'Imana bazogaragara mwizuka kandi niyo mpamvu abantu uyu munsi bavuga bati yo rero hazomukyuro uzokuburi uzoja hariya hanze hanyumuro Korea majana mamiliyoni ba Pentecoste bazorokogwa bose hanyuma izamugwa ribe muri ihenda iryo zamugwa rizoba amajana n'ibihumbi nivyo ariko hazoba ugutegurwa mu myaka ibihumbi bitandatu y'ukurokogwa navyo imyaka ibihumbi bitandatu inyuma umuntu atambukira mu muco mu gihe umuco uza kuri we agaca kubiraro ibyo abashikiriye rero ibyo abyanze rero acacishigwa mu mwiza ariko igihe abandanya yigira imbere rero nimwitegereze rero kuza k'umwami Yesu kuregereje gose gushikaho mwemwe avuye ngaha gutsindanishizwa gusa ukwezwa umubatizo wa mwemwe yera n'ubu mu gihe cy'ukuza kwibuye ryagasongera ishengero nitegezwa kuba neza na neza nka Kristo gushikaho Kristo n'ishengero bishobora kuja hamwe mwemwe n'imwe kandi nambi mwemwe ya Kristo ari muri mwebwe tumwe mubona ubuzima bwa Kristo mubaho nka Kristo mukora ibikorwa bya Kristo unyizera ibikorwa nkora na wazobikora Yesu yarabivuze murabona rero tugiye kugira dufise igikorwa kigiye kuza gisa neza na neza nk'ubuzima bwa Kristo icyo gikorwa cerekana iki ukuza k'umwami Ni mucitegereze mwisi uyu munsi hanyuma murabe ibyo Krishvek avuga n'ibindi bintu byose bihambaye n'amatata hambaye isi yose gihe cyari cyo cyose bishobora kuba umunyota mu segonda n'ibyo kandi byo turazi yuko byegereje umuntu wari we wese afise ubwenge arashobora gusoma mu binyamakuru cyangwa kumviriza radio akamenya yuko ibyo byegereje rero mwibuke Kristo aza gutora ishengero ryiwe imbere yuko ibyo biba none ukuza k'umwami Yesu kuri hafi gute kumbura imbere yuko gikorane giheriri joro turi muri gihe cyiherezo kunukuri mwitegereze shengera uko rizu uko rigenda ni mubifate mu byiyumviro byanyu mw'abantu mwize kahise mwitegereze ishengero ry'abaruteriano mu gihe cyo gutsindanishirizwa rivuye muri katolika munyitegereze riko rirabandanya muce mwitegereza wisiri ariko araza yegera gato kwezwa aja mu byanditswe mwitegereze neza hagati yavyo abawisirayeli rero ikindi kintu gikurikira cyari gihe cha Pentecote kandi gihe cha Pentecote hamwe no kugarukanwa kw'impano impano za mpemu rero mwitegereze igihe kiriko kiraza kwiwege agasongero murabona cyo shatse kuvuga ukuza k'umwami ukumenyekana imana n'ibyaremwe byose birindire yuko ushengero ritori kibanze cyaryo bijanye n'ingene rihagaze ingorane uyu munsi hafi abantu bose duhura na twawe twari ko turafata ntegerezwa kugira ibipimo by'umubiri murazi namba tugiye mu mahanga abamisiyonari n'abandi murazi byo igihe bari ko barafata ibipimo barashize hanze y'icyumba hariya nariko ndanywa biriya gisiga byasa kuri jewe nk'ipfu cyangwa imfungwa cyangwa ikintu kandi nariko ndabinywa hanyuma ndava hariya ndicara ndariri ndari indiri gice cy'isaha kugira ndabe namba biva mu mushishito wanje canke bikareka naravye hakujya yaho kandi hari umugore muto yari ku mfiro yari utuguru duto duto n'utuboko duto duto kandi nagumye mbandanya mva kuri uyu mugabo nja kuwundi kuri uyu mugabo nja kuwundi ndamwegera gushika ngezaho yarari yasa nk'akantu gatoya kagomba gucikana hanyuma ndamwegera ndavuga nti mumbabare mu pasoni yavuze ati amakuru yanyo yaragwaye cyane kandi navuze ati nigiki kitagenda neza yavuze ati nagitaxoni kuraba umukobwa wanje ndagwara ntibashoboye gutora igitanda ne kitagenda neza navuze nti ikintu kimwe nifuza kubabaza navuze nti ndi umuvuga butumwa uri umukristo uritegure kugenda nambi yose ahigeza acavuga ati wishengero iri niri navuze nticho sico kibazo nakubajije uri umukristo yuzuye mpwe mu w'Imana kandi yiteguye kugenda igihe aza guhamagara uwo mugore ntiyara anazi n'ibyo nariko ndavuga ibyari byo murabona yo mbega ibintu bibabaje mu isi irimwo rero ibintu bitumenyesha amabanga y'ubugombe bwiwe ukugaruka reka ndabasomera ikintu kinaka nariko ndasoma reka rero tuzingurure ibanga ry'ubugombe bwiwe reka tuzingurure mu baheburayo hano akanya gato y'igice cy'indimi cy'abaheburayo nizera ko hari aho hanyuma ndashaka kwasomera ikintu cyo batuma gusa mwiyumvira neza igihe mwiyumvira twebwe twaciye hamwe hantu mwijuru abaheburayo igice cy'indwi Melkisedeki uyo mwitegereza umwami w'Isalemu umuherezi w'Imana izuma byose ibanga n'irihe none ngiri ibanga mwitegereza ibi uyu ninde akora zibanga ry'ubugome bwiwe uyu Melkisedeki ndabarindire mwese hano bibiliya ziracyazingurwa abaheburayo igice cy'indwi Pawulo avuga mu muntu nyene wa Galatia Melkisedeki uyo umwami w'Isalemu umuherezi w'Imana isumba byose yasanganiye Aburahamu aramuhezagira hamwe Aburahamu yatabaruka avuye kuresha abami kandi niwe Aburahamu yagabanirije ikigira cumi muri byose irya mbere asobanurwa ngo umwami agororoka irya kabiri umwami w'Isalemu uyu ninde risobanurwa ngo umwami w'amahoro nta se nta nyina nta karonda nta tanguriro ry'iminsi canke iherezo ry'ubugingo uyo muntu yarinde yarinde ntiyigeze agira se ntiyigeze agira nyina ntiyagize itanguriro canke ntiyigeze agira iherezo azopfira yahuye na Aburahamu avuye kunesha abo bami yari kwa koriki yagiye hanze gutora Loti mwene wabo yazimiye kugira amugarukane kandi yagesheje abami abo bami yari yabagesheje nizera ko bari abami 10 canke 15 n'ubwami bwabo ariko Aburahamu yahaye ibigwanisho abasukubiwe hanyuma aja kurondera Loti abasukubiwe bo mwijoro abagabanganya mu migwi murabona mu gihe yashikira Loti mwijoro yo mwene data ubu dukorera mu mwiza umuco wonyene dufise ni umuco w'ubutumwa bwiza ariko abasukubiwe yabagabuye mu migwi hanyuma aramuronka maze aca aramugarukana kandi asubira inyuma mu nzira yiwe intambara irarangiye reka tuje mu itanguro 14 kanya gato ya dutangura iyo nkuru reka dufate igice cya kaniza ko ari 14 itanguro 14 nivyo reka dufate itanguro 14 ku murongo wa 18 abari duhera reka gato yarutangure gusa hejuru yaho reka dutangurire nibyo murongo wa 18 itanguro 14 ku murongo wa 18 kandi Melkisedeki rero yo ni Aburahamu agarutse avuye kunesha abami agarutse ku nzira agaruka agarukanye Loti abantu bose bari batwa abo yari batwaye bose nka Dawidi yagiye maze azana niki Dawidi yakoze yafashe kajya gato pito gato yaragenda maze akura umwagazi w'intama mu kanwa k'intambwe nimwiyumvire ku itopitiro ndere umwagazi w'intama ninde mwisi yokoze ivyo nimumbwire umuntu yari gukora ivyo hano ruzi ikiganza cyawe ndaca kukubwira ubwo nyene kubeshe niwigezwe umbona duzi ikiganza canje hejuru oya ni nkuko nari kugenda nitwaje ijya 30 ubu psa 6 biragoye ariko yagiye inyuma yayo yitopite ikintu gitoya nkuru shato n'utugozi tubiri muri two tukizungurutse kuko kandi hageze igihe cya Goliyati cyo kwikubita kugikiriza yagiye kwa Goliyati maze avuga ati Imana yo mu ijuru yarandetse ngo nkuru umwagazi w'intama mu kanwa k'intambwe mu kanwa k'idubu yarazi ko atari itopito zari inkomezi z'Imana zari kumwe nawe niwe yagarukanye umwagazi w'intama kandi ibyo nibyo twavuze uno munsi Imana ivise ba Dawidi benshi bicaye hano ego mugenzi bagaburira intama za data kandi rimwe na rimwe ikivyimbe kizoza canke kanseri zoza canke ikintu kinaka maze kina niri umuganga ibyo ntibizobuza Dawidi azogenda rimwe na rimwe akurikira ico kintu n'agatopitoka ico muzosaba mu izina ryanje nzogikora sirazwe ishinga abaganga batazotwenga n'umuntu wese arashobora kumushinyagurira zo mukurikira atankeka agaruka iyo ntama mu ruhongore ego mugenzi ni mu mwana w'Imana ntumukoreko ashira iyo ntambwe hasi hanyuma intambwe irahaguruka ayifata agasakanwa maze arayica agahungu gato yakonze k'inzobe nkumbure kapi mibiro 36 canke 40 imwitegereze Melkisedeki umwami w'Isalemu ari we mwami w'amahoro aho kuri Salemu iri hari hijya y'umusozi n'umwami wa Yerusalemu uwo yari we ico nico neza yari umwami wa Yerusalemu aho Yerusalemu hitwa ubwa mbere Salemu ariyo mahoro iyo niyo yari Yerusalemu bwa mbere imbere yuko yitwa Yerusalemu yari umwami wa Yerusalemu yari umwami w'umugororoka umwami w'amahoro umwami w'Isalemu ntiyarafise se ntiyarafise nyina ntiyarafise itanguro ntiyarafise herezo y'ubuzima ntiyarafise amamuko yoyo uyo muntu ninde nimumwitegereze inyuma y'intambara iheze nyuma y'insinzi nimwitegereze icyo yavuze kandi Melkisedeki umurongo wa 18 igice cya 14 itanguro kandi Melkisedeki umwami w'Isalemu umuherezi w'Imana isumba byose azana imitsima na vino aheza gira Aburahamu aturaga habwa umugisha n'Imana isumba byose nyinijuru n'insi kandi Imana isumba byose iragahezagirwa yagushize abansi mu maboko nuko Aburahamu amuha ikigira 10 muri byose Reka tubandanye dusoma gatoyo umwami w'i Sodomu abarira Aburahamu ati ndekera abantu ibintu ubitware. Aburahamu yishura umwami w'i Sodomu ati narahiye Uhoraho manitse ukuboko, niwe Mana isumba byose nyir'ijuru n'isi, nimwumvirize ukuntu yabipfunyije ukuntu yabihwanyije yuko ntazogira ikintu na kimwe cyo mu byawe ntwara, naho koba kanyuzi cyangwa akagozi k'inkweto, kugira ngo ntuzuvuge uti ni jewe natungishije Aburahamu, jewe ntacyo ngomba atari impamba z'abantu banje bariye. Nimwitegereze uyu Melkisedeki gihe yahura na Aburahamu avuye kunesha abami, ibanga ry'Imana ubu rimenyekane. Yari inde nta n'umwe ntibashobora kubona kahise kiwe, kuko atari afise se, tarafise nyina, tarafise itangura, tarafise igihe yapfiriye ko, nuko we yamye ariho. Ntiyari afise intango kandi ntiyari kuba uwundi atari El Ala Elohim, uwibeshejeho, uwubaho, Imana mushobora byose. Yesu yari afise se, Yesu yari afise nyina, Yesu yari afise itanguriro, Yesu yari afise iherezo ry'ubuzima nga ku isi. Ariko uyu mugabo ntiyari afise yaba se canke nyina. Amen. Nta se nta nyina, Yesu yari afise se na nyina bose. Uyu mugabo ntiyari afise yaba se canke nyina. Amen. None niki yakoze inyuma yaho intambara yari iheze, inyuma yaho Aburahamu afatiye iki kibanza ciwe? Ishengero rimaze gufata ikibanza cyaryo, duhamagarirwa kugirwa abana b'Imana kubwa mpemu yera. Kandi iyo buri muntu wese afashe ikibanza ciwe, icyo Imana, icyo Imana yamuhamagariye gukora, kandi agahagarara, agashikama, ajya kurondera abazimiye. Ubwa mbere Pawulo abakuramo ubwoba bwose. Rero ubu namba mwarahamagawe, namba mutatwawe gusa n'ibyiyumviro n'ubwoko bunaka bwa teolojiya, namba mwaravyawe by'ukuri na mpwemu. Rero Imana yabatoranirije mbere y'uko isi ishigwawe, ishigwa amazina yanyu mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Kandi ubu twicaye ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu, abantu beri ihanga ryera, abantu bihariye ubuherezi bwa cyami, rushishikanira Imana ibimazi bya mpwemu, ari byo imbuto z'iminwa ishimi izina ryayo. Abantu barinjira bakavuga bati aba bantu n'abasazi, atankeka niba ubwenge bw'Imana n'ubupfu ku muntu n'ubwenge bw'umuntu n'ubupfu ku Mana biranyuranye kimwe n'ikindi. Ariko ishengero ryuzuye mpwemu by'ukuri, ryuzuye ubushobozi bw'Imana, bicaye hamwe ahantu ho mu ijuru, bashikara ibimazi bya mpwemu, amashimwe y'Imana mpwemu yera agendagenda muri bo, arobanura impwemu y'icyaha, kandi bashira ku mugaragaro ibintu biri muri bo by'ibinyoma, babihisha ku murongo kandi babigorora, bongera bashira ku rutonde. Kuki iminsi yose mu nyonga y'Imana hama hari cya kimazi kijojota amaraso. Rero mwibuke twabivuze ko muri iki gitondo ntimwakijijwe n'amaraso muguma mukijijwe kubw'amaraso, ariko mwakijijwe kubw'ubuntu biciye mu kwizera, mu by'ukwizera Imana yadodoye ku mitima yanyu kuko yabatoranije. Mwararavye hejuru, murabyizera kandi murabyemera. Ubu amaraso atanga impongano y'ibyaha byanyu. Mwibuke navuze nti Imana nicira kwiteka umunyabyaha kubwo gucumura. Ni umunyabyaha mu ntango igicira kwiteka umukristo kubwo gucumura. Kandi rero kuko yamuciriye kwiteka, Kristo yakiriye ugucirwa kwiteka kwacu. Rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Abatagenda mu buryo bwa kamere mere kabo, ariko bagendera mu bya mpwemu, kandi uko zikintu icyo ari cyo cyose kibi sinibigira nkana. Nucumura nibigira nkana umuntu acumura nibigira nkana agenda gacumura nibigira nkana ntibyari bwigere ni yari bwigere yinjira muri ayo maraso ari ku muntu amaze kuyashikamwe aba yarapfuye kandi ubugingo bwiwe wabunyegeje mu mana biciye muri Kristo bwashizwe ikimenyetso na muhemu yera kandi umugwanizi ntashobora kumubona abari kure gose muri bazotegerezwa gusohoka imbere yuko umugwanizi ashobora kwigera amushikira kuko mwapfuye mubwire umuntu yapfuye yuko ari indi yajya murabi bishika mumukubita umugere mu mbavu muvuga muti wewe wandi yadishaje we ntazovuga ijambo na rimwe kandi nibyo azoryama aho gusa n'umuntu yapfiriye muri Kristo mushobora kumwita indi yajya kumwita ikintu icyo ari cyo cyose mushaka nazokwigera akakaza ku buryo akakaje na gatoya azonyororomba ahantu hana akamaza abasengere nibyo ariko yo bamwe muri bo ni bazima gose nico ndabyumvira ko twitwa ko duhamba bapfuye abapfiriye muri Kristo tubahamba mu mazi rimwe na rimwe duhamba abantu benshi cyane bazima bavize ububi bwinshi n'ibihari byinshi kandi bariho benshi mu ishengero ariko ntidushobora kubitandukanya ariko Imana irabishoboye iraza abantu bayo iraza intama zayo iraza buri jwi ryose iraza abana bayo iraza uwo ishobora guhamagara iraza uwo yatoranije iraza uwo yahaye ibi bintu ica ni ikimenye iki iri menyekanishirizwamo iri menyekanishirizamo ngene Imana irashobora kwizigira abana bayo guco bakuriye gukora izi yuko bajya gukora neza na neza muri izera yuko Imana ibikora rero Satani yabwiye yo umunsi umwe yabwiye Imana umunsi umwe yego ufise umusabye Imana yavuze iti nta muntu kwisameze nkawe n'umuntu atunganye ari umwizigirwa Satani yavuze ati yo yego arorohewe mu bintu byose ndeka ndamukorere ko akanya gatoya maze nzomutume akuvoma mu maso yavuze ati ndamuguhaye ariko ntihagire icyo ukora ku bugingo bwiwe murabona kandi yamukoreye ikintu cyose ariko ntiyakoze ku bugingo bwiwe ariko yo yoba umugishingo yakoze iki mbega yaravumye Imana igihe Imana yamutwara abana biwe igihe yamukoreye bino bintu byose bibi nk'ikintu cyose yobu ntiyigeze ntiyagize ikibazo yagumye mu maso yiwe maze arasenga haleluya yavuze ati uhoraho niwe yagavye kandi uhoraho niwe agaburuje izina ry'uhoraho nirishemagizwe n'ivyo Imana yarizigiye yobu Imana irazo ukuntu ishobora kukwizigira irazo ukuntu ishobora kunyizigira ariko ico turiko turavuga ubu no gushira abana mu kibanza cyabo ubigihe bibiliya intambara niyarangira igihe ikintu cyose kizoba kirangiye hanyuma ni igiki gikurikira dukora ni ikiye kintu dukora intambara iheze mwami muzi ico dukora duhura na Melkisedeki mureke tuzingurure muri Matayo 16:16 mu bubangutsi turabe nimba ibyo ari byo canke atari byo wera Matayo igice ca 16:16 ndabizi neza na neza ko ari ukuri Matayo 16 oya siho ni ntihegereye 16:16 yo 16 ngariko aravugana Simoni Petero mumbabarire sinashatse kuvuga ibyo 16:16 kuko isangira rya nyuma ibyo nibyo ndiko ndagerageza gushira ko Matayo igice ca 16:16 butwaronse ni hano ku isangira rya nyuma bariko barajya Yesu yabira umutsima ahwezagira arahumanyagura aho abigishwa ati nimwabire mujye uyu n'umubiri wanje yabira igikombe agishimira Imana arakibaha ati nimukinywe ko mwese kuko iki ari amaraso yanjye y'isezerano aviriye benshi ngo baharigwe ibyaha ibyaha abakristo bakora nabi ni byiza ariko ewe mumvirize umurongo wa 29 ndababwira yuko uhereye none ntazokongera kunywa kuri izi nzabibu ugashitsa kuri wa munsi nzosangirira na bamwe umutobe wazo musha mu bwami bwa data Iki cha kintu nyene Melkisedeki yakoze nyuma yaho Aburahamu yaronse ikibanza ciwe yashize ahantu ibintu bimwe ku rutonde maze atsinda intambara maze atawukimuhira hanyuma Melkisedeki yaje azanye umutsima na vino rugamba ruheze hanyuma tuzosangira amazima no mukwe hamwe n'umwami Yesu mwisi nshasha. Yo izina ry'umwami rihabwa icyubahiro ni byiza. Itwatiye amabanga y'ibyigomba nk'uko byayihimbaye nyuma ubu bugira kandi mu Banyefeso 9 ibigabiye muri we by'ingene izogenza byose igihe gikwiye gishitse kandi mwibuke ibyo twabiciye gusa hejuru Abanyefeso igice cya mbere umurongo wa 10 by'ingene izogenza byose igihe gikwiriye gishitse. Ubu twize yuko igihe gikwiye ari ukurindira iki? Igihe gikwiriye cy'ibihe byose igihe aho icyaha kizohera igihe urupfu ruzohera igihe indwara zizohera igihe icyaha kizohera igihe byose byononywe bijya bintu byononywe ibyo Satani yononye bizohera igihe umwanya ubwawe uzohera murabe byingene izogenza byose igihe gikwiriye gishitse gukoraniriza byose muri Kristo ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi. Gukoraniriza byose muri Kristo nk'uko navuze kino gitondo utuvunguka twizahabu twose duto duto turonka tuno tuntu duto duto murashobora kudushariza mu itanguriro murashobora kudushariza mu kuvayo murashobora kudushariza mu barewi no kubandanya no mu byahishuwe Yohana tuzorangira kuba Yesu mufate Yosefu mufate Aburahamu mufate Isaka mufate Yakobo mufate Dawidi mufate kariko kose muri utwo tuvunguka twizahabo abo bagabo b'Imana hanyuma murabe nimba mutabona Yesu Kristo agaragara muri umwe wese muri bo yuko ategerezwa gukoranyiriza byose muri we Kristo Yesu. Ubu imbere gato rero umurongo wa 11 kuba muri uwo waduhesheje gucika ishamvu yayo ishamvu yayo umuntu munaka ategerezwa kubaraga ikintu kugira ngo muze mukiragwe. Uko ni ukuri ishambu n'irihe shambu dufise n'irihe shambu nari mfise nta na kimwe nari mfise ariko Imana yasigiye ishambu igihe yashyira izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'ukuremwa ku isi. Yo muvuga muti rero rindira gato mwene data Yesu yakoze ibyo igihe yapfa kubwa bamwe oya nta narimwe Yesu yaje kugura ibyo iyo shambu kubwanje soma umurongo ukurikira kuba mu rugo yaduhesheje kwaduhesheje gucika ishambu yayo twashyiriweho kera nk'uko iyo yabigabiye ikora byose nk'uko imigabo yayo mu mutima wayiri. Imana mbere y'ukuremwa ku isi nk'uko twabikuye mu cigwa hamwe na hamwe murabizi ko twabonye ko Imana yabeshejeho ukuntu muri we hari mu rukundo muri we yategerezwa kuba Imana ntihari ikintu na kimwe cyo kumusenga muri we yategerezwa kuba data hariho yari we wenyine muri we yategerezwa kuba umukiza nta kintu cyatakaye muri we yategerezwa kuba ukiza indwara ibyo nibyo bimugize nta kintu na kimwe cyari gihari. Rero we ubwiwe ubugombe bwiwe yakoze ibi bintu kugira ngo abicishe kuri uyu muntu Kristo Yesu akoranirize hamwe byose yo iby'igisho ritigeze kubona n'iby'ugutwi gutigeze ni bitangaje kubona ari ikintu cy'akabanga. Itegereze twashyiriweho kubw'iryo shambu namba ari jewe shambu ry'ukuri ry'ikintu namba Imana iriko iradodora ku mutima wanje kandi ikavuga iti William Branham naraguhamagaye haraheze igihe kirekire imbere y'ukuremwa ku isi kugira ngo wigishe ubutumwa bwiza mfise ishambu ishambu y'ubugingo budashira. Ubu Imana yarungitse Yesu kugira ngo iyo shambu ribe y'ukuri kubwanje kubera nta kintu na kimwe nari gushobora gukora kugira ngo ndabyiye Iragwe yari igaragara yari itunganye nta kintu nari gushobora gukora ariko mu gihe gikwiye Imana yarungitse yo mu gihe cyayo ciza bwite Yesu umwagazi w'intama kugira ngo atangwe kikimaze imbere y'uko isi ishigwaho amaraso yiwe yarashejwe kugira ngo nshobore gushikira ishambu yanje kubiki nirihe shambu umwana kuba umwana w'Imana kandi ubu ibi birashobora kubagora gutahura ariko mwari muzi ko abantu babana b'Imana ari Imana ntoya nibangahe bigeze babimenya nibangahe bazi ko Yesu yabivuze Biriya Yesu yavuze ati mbega ntanditswe mu byagezwe byanyu ngo navuze nti muri Imana none ko yabise Imana ibyo Imana ibyo Imana yavuze mu itanguriro kabiri ko ari Imana kuko bari bafise kuganza ku bwami bw'isi amuha ukuganza ku bintu byose kandi yatakaje ubumana bwiwe yatakaje ku umwana kwiwe yatakaje ububasha bwiwe kandi Satani yarabyigaruriye ariko mwene data turindiri kugaragara kw'abana b'Imana bazogaruka maze bakabyigarurira ubugira kandi turarindiriye igihe gikwiriye igihe piramidi zogera kugasongera igihe abana b'Imana bose bazoba bagaragaje igihe ubushobozi bw'Imana zogendagenda maze akaba Satani nguvu zose afise ego mugenzi ni wiwe ni logos yasohotse mu mana uko ni ukuri uwo yari umwana w'Imana hanyuma avuga ati none ko yabise Imana bamwe ijambo ry'Imana ryanditse ko abahunuzi none ko yise Imana bamwe ijambo ry'Imana ryabashitse ko Imana yarabivuze ubwayo ko bari Imana yabwiye Mose ati nkugize Imana kandi Aroni azokubera umuhanuzi amen bora gukora nk'umunyedini yataye umutwe ariko siko ndi yo mu gihe amaso yanyu ashobora kuguruka kandi akabona ibyo bintu byose ni byiza yahinduye umuntu imana mu nganji yayo kandi nganji wihera ku kiyaga igashitsa ku kindi kiyaga here ku nkombe igashitsa ku yindi nkombe ategerezwa kubiganza kandi igihe Yesu yaza kuba Imana itagira icyaha yabigaragaje igihe umuyaga wawuto yavuze ati hora atekereza amen igihe giti yavuze ati nta muntu akujya ko
And his domain goes from sea to sea, from shore to shore. Amen. He has the control of it. And when Jesus came, being the one God without sin, he proved it. When the winds blowed, he said, peace be still. Amen. And when the trees said, no man eat from thee, verily I say unto you,
ndababwira ukuri mwebwe mana ntoya nimwabwira uyu musozi ati shinga ukutabwe mu kiyaga utabikekeranye mu mutima ariko mukizera yuko ibyo muvuze bizoshika muzoro nk'ibyo musavye subira inyuma mwitangurire ku ntango niki ubusi byaremwe biraniha biraboroga ibintu byose biragenda niki kuko kugaragara kw'abana b'Imana iyo abana nyabo abana bavutse abana buzuye bavuga kandi ijambo ryabo rishigikiwe nizera ko turi ku rubibe rwayo ubu ego mugenzi bwira uyu musozi reka bibe mwene data nifuza ko ikintu kinaka gikogwa nduwizera Yesu Kristo ndakiguhaye mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen nguku kugaragara yo mwene data ibyimburwa byanje biriko birahira hariya nta mvura naronse nzo kurungikira imvura mu izina ry'umwami ngiraje yo yaremwe byose birarindiriye biraniha birindiriye kugaragaza kw'abana b'Imana Imana yabigenye kuva mbere yahaye umuntu ishamvu yari ya Yesu Kristo kandi Yesu yararitanze mu izina ryiwe hamwe n'ibindi byizigiro ati musabe data cyari cyo cyose mu izina ryanje kandi zogikurayo mwene data Pamela barindiriye kugaragara kw'abana b'Imana umwanya wabo ishengero kuko navuze igitabo cy'Abanyefeso ni igitabo cya Yosuwa kandi Yosuwa ashyira abantu ahantu habo rero namba batoshaka kuguma hamwe namba yashinze Efurayimu ngaha na hariya ku itongo rya Manase n'uyu yogaruka ashwana kandi yidoga bobana gute igihumwe avuga ati ndi mu batiste ndi mu metodiste ndi mu pentekoti ndi mu wanesi ndi mu tunesi ndi kinakireya muzobigenza gute mugume hamwe imana ishaka gushira ishengero mu mwanya waryo abahungu n'abakobwa b'imana mana mpakubaho kugira ngo ndabibone n'iryo sengesho ryanje hafi cyane gushikaho umengo nshobora guhakwa kubikora ko n'ibiganza byanje biri hajya nyene ibyo nibyo nifuza kubona ndindiriye aho ngenda mu ibarabara hari yanjyamye umuntu agenda agenda ubumuga kuva mu nda ya nyina ni ifeza n'izahabu ntabyo mvise yo mukurindira kugaragara kw'abana b'Imana rero yigi Imana izokwimenyekanisha ubwayo igihe bazohagarika indwara bazohagarika kanseri bazohagarika indwara mwibaza ko kanseri ari kintu Bibiliya yavuze ko hage kuza igihe abantu bazoborera neza mu mubiri wabo kandi ibisiga bizoga imivyimba yabo imbere y'uko bapfa kansere n'ububabare bw'amenyo n'ububabare bw'amenyo kubigiye kuza ariko mwibuke ico kintu giteye ubwoba carabujijwe kuri uwo munsi gukora kuri abo bafise ikidodo cy'Imana ibyo nibyo duharanira ubu kwinjira no gushirwa mu mwanya wacu ubwami bw'Imana imbere y'uko ibyo yago biteye ubwoba ikubita yo mbega ukuntu ari byiza byingene izogenza byose igigenga ikwiriye gishitse muri mwe na twaronze icambu twatoranerejwe ishambu yacu twayihawe gute biciye muke gutoranya gutoranywa ni kumenya ikintu kitaraba Imana yamenye gute ko yoshobora kwizigira ko wobe umuvuga butumwa ukumenya ko yo kwikintu kitaraba ntibiva kukugomba k'umuntu canke ko gushimika kwiwe canke ni kumana igira ikigongo ivyo nivyo n'ugutoranywa yarizi ikiri muri wewe yarizi ikiri muri wewe imbere yuko unaza kwisi yarizi ikiri muri wewe imbere yuko habahisi kugira ngo uyize ko iyo niyo iyo ni Imana itagira intango ni iherezo itagira intango ni iherezo twebwe duvise intango ni iherezo dushobora kubyimbira gusa ibifise intango ni iherezo byambere byinshi cyane gihe byanshikira sindabizi byo niyumviriye hari igihe naje hariya muri ibyo bihe bitoya byuze umunezero rero nariyumviriye nti nta ejo hazoba hariho nta ejo hariho nta ndwara nta mubabaro nta munezero mutoya uriyo hanyuma umunezero mwinshi byose n'umunezero yo mana we yo gya nari hariya kandi navuze nti ibi nibike Iryo jwi ryavuze riti uru n'urukundo rutanga rutunganye kandi icyo wigeze gukunda cyose n'ikigeze kugukunda cyose biringa hamwe nawe ubu kandi uzodushikiriza umwami Yesu igihe azozera nk'ibitsibo by'ibango ryawe nabonye abo bagore beza bahagaze hariya bose bangombera kandi basemerera bati mwene data mugundwa w'igiciro nabonye abo bagabo b'imishatsi dako idasokoje aha ku bitugu byabo biruka bangumbira kandi bavuga bati mwene data mukundwa maze ndiyumvira nibi nibiki yavuze ati aba n'abantu bawe navuze nti abantu banje ntibishobora kuba hariho ba Branham benshi uko hariho amamiliyoni yavuze ati ni nabo washikanye kugakiza haleluya ni abo washikanye kugakiza ni bamwe yavuze ati urabona uje hagaze hariya mugore mwiza wa mbere nigeze mbona yavuze ati yararengeje imyaka 90 igihe wamushikana ku mana Nibitangaje yuko asemera uti mwene data mukundwa yavuze ati ntazosubira gusaza kundi ivyo yarabirenganya ari mukanya mugukayangana kubu yabaga ahagaze ngaha nashobora kumwa kunywa amazi akanye ntacho akeneye nashobora kunywa ngo asinzire kuko ntaruha nta ejo hazoba nta ejo hazoza canke hahise canke kindi turi mu bihe bidashira ubu ariko umunsi umwe w'ubwiza umwami w'Imana azoza kandi nzocibwa urubanza bijyanye n'ijambo wabigishije yo mwere data navuze nti mbega Pawulo azotegezwa kuzana n'uwo mugwi wego mugenzi navuze nti nabyigishije neza na neza nyene nk'uko Pawulo yabyigishije sinigeze ngira igihushane sinigeze nza mu ishengero za nemerana zimwe canke ikindi kintu na kimwe nagumye meze cyo kimwe maze bose basemerera bahuje inama bati ibyo turabizi turuhukanye ibyizigiro bavuze bati uzodushikana kuri we hanyuma twese dusubire ku isi ubugira kandi kugira ngo tube ibihe bidashira yo mana we ubwo nyene natangwe kugaruka nararavye ndyamye hariya ku gitanda maze mbona ikibiri cyanjye gishaje ngakiriko kirasaza kandi kizana iminkanyari wahindutse ugwaye kandi ubabajwe kandi mbona ibiganza byanjye inyuma y'umutwe nuko ndiyumvira nti yo mbega ndaja gusubira muri kirya kintu ubugira kandi nuko nguma numva ryaje rivuga riti bandanyira urugendo navuze nti mwami namye nizere kugira indwara kuva ku mana nzokoma ndabyizera ariko nzorushiriza kurondera ubugingo rero mfasha nzoba mfise benshi cyane hariya nzo nyemerera mbeho mwami nanje nzokwinjiza uwundi muri yoni hariya niwanyemerera nkabaho gusa sinitaye ku bwoko bwabo ibyizekwa ubwenegihugu cyari cyo cyose bose n'umwe niyo bageze hariya kandi zo mbibe ziba zarenganye yo ndashobora kubona abo bagore beza cyane sinari bwabone yaramanuka imishatsi miremire igenda imanuka mu migongo yabo amajipo maremare agenda manuka nta birato bari bambaye kubona abagabo bafise imishatsi ndasogoje ku bitugu byabo imishatsi itukura imishatsi yirabura y'ubwoko bwose butandukanye kandi bari kubarangumbira narashobora kubumva numvise amaboko yabo Imana niyo mucamanza wanje n'iki gitabo cera cyuguruye narashobora kumva nka kujya nyene numva ibiganza byanje mu maso bari kubarangumbira nta kumva mu mubiri abagore nk'uko byobaye ubusi nitaye ingene wera wari we wese ubwoko bw'umuvuga butumwa wari we umupatiri cyangwa icyo ari cyo cyose ushobora kuba nta muntu ashobora kureka ngo umugore angumbira atagize imishishi muko y'umuntu kunu kuri neza na neza ariko mwene data amaze kujya bukuva nga uje hakujya ntibiba bimeze uko hariya yo mana we bibace yo hariho ntibishoboka ni urukundo hose byose mwene data wundi kandi byose ni mushiki wacu ukore nta rufururiyo nta mubabaro nta shari nta kintu na kimwe gishobora kwinjira hariya ni ugutungana gusa ibyo nibyo mparanira ibyo nibyo nifuza gushikako navuze nti ewe mwami icyo nicyo gitumye ndingamwe ishengero ngerageza gushira ishengero mu rutonde ndakubwira mwene data mushiki wanjye hari ikintu kimwe gishobora kwinjira ngaha nacyo ni urukundo rutunganye atari uko uri umwizigigwa muri Branham Tabernacle canke mu ishengero rya Methodiste canke mu ishengero ry'Ababatiste bose bari mukuri mwategerezwa kubukwa ariko yo bagenze mwarose uko muvugishwa mu ndimi mu gatamba muri mpemu kubera mwirukanye amadayimoni canke mwashinguye imisozi kubw'ukwizera ibyo byose ni ibyiza kuko ibyo ni ibyo ariko yamara ni mu gihe ubwo rukundo rutunganye gukuri ruri hariya aho niho urukundo rutunganye rwari ruri kandi cyo nicyo kintu cyonyene kizoreka kwinjira hajya icyo nicyo kintu cyonyene kizokurekera hariya nicyo kintu gusa cyahoze hariya yo mana we ni ukugira abana b'Imana imbere y'ukuremwa kw'isi ubu rero reka tunyarutse reka tuje kuri iki gice ko biri kose namba bishoboka mu minota 10 kuba muri ubwo tutahesheje gucika ishambu yago kwarazwe iki ubugingo budashira kwashiriweho kera gute hoba hariho umuntu atahura ibyo mwahamagaye Imana oya Imana niyo yabahamagaye abantu bamwe baravuga yo nararondeye Imana kandi nararondeye Imana ntacu wakoze nta muntu n'umwe yigeze aronde Imana ni Imana yirondereye umuntu Yesu yavuze ati nta n'umwe aza kuri jewe atari data mumwegereye murabona ni kamere k'umuntu kwiruka ava ku Mana kandi baravuga ibyo ni byo mimbuza amahoro naho kubisigura mwene mu bantu ntimugume uko mwari mumeze igihe mwinjira ni muhinduka ubu nimwumvirize mu gihe mvuga iti ni kuhora hagize nta na rimwe nigeze niyita uku sindiwe ariko mumpamagara muhanuzi wanyu canke muhanuzi isi yizera ivyo isi yose miliyoni n'imiliyoni n'imiliyoni z'abantu navuga nyamaso mu yandi no mu bundi buryo abantu imiliyoni 10 canke 12 canke zirenga tuvuga n'amaso mu yandi rabonyerekwa ibihumbi n'ibihumbagiza n'ibitangaza n'utwumiza kandi nta na kimwe muri ivyo cigeze kinanirwa kandi uko n'ukuri yarambiye ibintu bitigeze binanirwa gushitsa neza na neza nzocishura ubanze umuntu weze kuri ibyo sukuri sinikira umuhanuzi ariko ni munyumvirize uko niko harahagize byo fata urukundo rutunganye kugira ngo bigushire muri kijya kibanza kubera byose byari hariya ntibiraba amahera incuro wagaragaye mu bikorwa by'idini bikorwa byiza wakoze ingene bingana cyangwa icyari cyo cyose wakoze ibyo ntibizogira ico bimaze kuri wa munse bizoba urukundo rutunganye rero ibyo ukora byose shira ku ruhande bindi byose gushika uzi urukundo rw'Imana gushoboye gukunda abakwanka nuko navuze muri iki gitondo niko ndi naremwe ndemwe mu buntu abantu benshi bavuga bati ubu rero mfasha nanje nzogufasha ego nkorera ikintu nanje nzogigukorera ubwo se ubuntu ubuntu ni nyimba umugongo wawe uri ukura kujya nzokwagaza uko biri kose nubwo wokwagaza uko kwagaza kwanje canke niwagaze nkubisikofe mu mazo hanyuma ukavuga uti mugongo wanje ukeneye gufashwa cyangwa ukeneye kwagazwa nzokwagaza urabona nuko kuko ikintu kinaka sinizera ibikorwa nizera yuko ibyo bikorwa ari urukundo ibikorwa ni ukugaragaza yuko ubuntu bwamaze gufata ikibanza ntabaye umwizigigwa ku mugore wanje kubwo ibyo nizera yuko twahukana mu gihe ntabaye umwizigigwa ndi umwizigigwa kuri we kubera ndamukunda simvuga ubutumwa bwiza kubera ko nibaza yuko noja mu murimo ntabikoze mvuga ubutumwa bwiza kubera ko ndamukunda byukuri nibaza yuko noja butse yiga ibiyaga n'ibihuzi n'indege zimanuka ziduga nk'uku n'imijya n'imirabyo yaka hose nibyo byose ni ku munota nk'uwonde n'abantu bose baboroga bati mwaramutse Maria byumvikana mu ndege hose nibende abantu bazunguruzwa muri iyo mikanda y'umutekano hanyuma mudereva avuga ati dusigaranye igitoro gusa cyo kugenda mu minota 15 cyangwa sinzi iyo tugeze murabibaza ko nokoze ivyo kubera kuryoherwa gusa muribaza ko yuko nogenda hariya mwishamba aho abasoda b'abadagi bategerejwa kushira ko amaboko yabo nk'uko iminsi yose ku mugoro wabagira banyu nzize bongere bansohore mu gikorwa gushikaho muhemuye yera atanguriye gukora ibitanga aba bakominista bandondeza n'ibyuma bibona mu ijoro kugira ngo bandasire ku kilometero n'igice muribaza ko nokoze ivyo kubera kuryoherwa gusa ni kubera ko ikintu kinaka muri jewe gikunda abo ni abantu Kristo yapfiriye Paulo yavuze ati siniteguye kubohegwa gusa Yerusalemu ariko no kuba mbirwayo ngiye gupfirayo kubw'umwami ni ikintu kinaka n'urukundo rubogabogera rubagize ivyo nivyo neza na neza iyo mba narigishije kubw'amahera nyimba byari uko sinari kuba mfise ideni y'ibihumbi 20 canke by'amadolari no kumugoroba sinari kuba mvise ideni gutyo ayo oya mugenze kuberako nari kuba na rabitse amwe mu miliyoni yampaye umugabo umwe yandungikanye abakora muri FBI ni sheke y'umuriyoni n'igice by'amadolari kandi navuze nti yasubirane nyuma su kubw'amahera samahera simvuga ubutumwa bwiza kubw'amahera su kubw'ibyo ni kubw'urukundo icyo nkeneye gukora nuko igihe nzoja bukari yahakujya birashoboka ko byoba mu minota 5 uhereye ubu bikaba mu masaha 2 uhereye ubu birashoboka kuba mu myaka 50 kuva ubu sinzi igihe bizoshikira ariko igihe bizoshikira nzoshika hariya ndifuza kuzobona muri mu bihe by'umuyaga wiruka muvuga n'ijwi rirenga muti mwene data mukundwa mwene data gico ikiri mu mutima wanje ni kubwibyo kingerageza kubagwanya mwebwe kugira ngo mbe utandukanye ariko ndi kongerageza kubashira mu nzira y'ukuri ni kubwibyo nzira duhungira mu atari kubera ishengero ryanyu atari kubera idini ryanyu ariko kubera kuvuka kwanyu uri ariko kubera kuvuga kwanyu uri Kristo yo mana we kuba muri we kwaduhesheje gucika ishambu yayo twaciriweho kera kubwibyo ya bigabiye ikora byose nk'uko imigabo yo mu mutima wayere ni mwumve tugiye kurangiza mu minota mikeya ni mwumvirize mwitonze hajya imbere yuko tubirangiza kuzoba buguhesha icyubahiro bwiza bwayo twebwe abizigiye Kristo kera ni murabe neza hajya ni murabe maso mwambare umwambaro wanyu umwambaro w'ubutumwa ni mwugurura amatwi yanyu mwumvirize neza ndi ku murongo wa 13 muri we namwe mumaze kumva kwizera ku ukumva ijambo mumaze kumva ijambo ry'ukuri ukuri niki ijambo ry'Imana ibyo nibyo Yohana 17 ku murongo wa 17 mwebwe mwafashe ibyanditswe Yesu yavuze ati uweze data mukuri ijambo ryawe niryo kure mu nyuma mwumvise ukuri ubutumwa bwiza gakiza bwanya gakiza yagiranije kubabwira kandi akahe batoranirijwe imbere y'itangurero yise mu kuba abana batoranije ubugira ubugingo budashira rero mumaze kwinjira mu bugingo budashira mumaze gukizwa kwezwa kuzizwa muhemu yera muba abana ubu Imana ishaka kubashira mu mwanya wanyu yo kuburyo mushobora gukorera umwami wayo n'ubwiza bwayo ubwo n'ubutumwa bwiza kuba warumvise ubwa mbere ijambo ni mwihande kandi mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha gukugwa ku ibyaha byanyu byose guhamagara izina rya Yesu Kristo kubw'igigo cy'isezerano isezerano riri ku ngenzi zose ziri ku ngendo ku rugendo rwabo namba wavuye muhira iwawe iri joro urumunyabyaha uvuga uti ngiye muri Branham Tabernacle Imana iguhaye amahirwe iri joro hari ikintu kimwe kiri hagati yawe n'igihugu cy'isezerano muhemu yera icyari hagati ya Yosuwa n'igihugu cy'isezerano yari Yorodani nibyo neza na neza Mose yari ikigiranyo cya Kristo yarongo yabana gushika ku gihugu cy'isezerano ariko Mose yabinjije mu gihugu cy'isezerano Yosuwa yashikanye ihanga kandi yabahagaburiye igihugu Yesu yarishikiguzi yabarongore gushika kuri muhemu yera Imana yarungitse muhemu yera kandi yashize ishengero mu mwanya wayo mu rutonde umuntu wese yamwujuje ukuba ngaho kwiwe murabona icyo nshaka kuvuga bose mu Kristo Yesu ukundi Imana yatoranyije kumuhamagara ubutumwa bwiza Pawulo bagaratia rimwe ku murongo 8 yavuze ati ariko nawe yo bari twebwe cyangwa umarayika avuye mu ijuru aba bari bunyuranye nubwo twababariye arakavumwa ukuri ubutumwa bwiza ubu ni mumwumvirize neza mu gihe tubandanya gusoma turangize umurongo ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu muri we naho mwumvirize neza amaze kwizera yashizwe ko ikimenyetso na muhemu yera w'isezerano mu minsi ya nyuma niko biri yavuze ubu mwitegereze mu minsi ya nyuma hagiye kuba ubwoko bubiri bw'abantu umwe muri ubwo bugiye kuronka ikidodo cy'Imana ubundi kimenyeso cya gikoko ibyo nibyo nibangahe babizi yemwe nambi ikidodo cy'Imana ari kidodo nambi ikidodo cy'Imana ari muhemu yera rero atari muhemu yera ni kimenyeso cya gikoko kandi bibiliya yavuze ko izo muhemu zibiri zizoba zegeranye cyane ku buryo zozimiza n'abatoranijwe yaba byose byoshoboka bizokwigera zibikora kuko batoranirijwe ubugingo budashira murabona ishengero nk'uko tubize hariho inkumi 10 zasohotse gusanganira umwami zose zejejwe zose zera umwe wese muri zo yo yejejwe zitanu za gizugwangara kandi zararetse amatara yazo arazima zitanu zari zifite amavuta mu matara yazo kandi nguyu mukwaraje kandi abatano bari bavize amavuta mu matara yabo barinjiye mu mazimano y'ubukwe hanyuma abandi basigaye hanze aho hari ukurira no kuboroga no kujyana isya z'amenyo mwitegure kuko mutazi kuhe munota umwe amazozira mugire amavuta yerekane ikiri muri Bibiliya muhemu yera kuri mwebwe uyu munsi mwebwe bene data b'abadivantiste b'umunsi wendwe mwavuze ko umunsi wendwe ari iki dodo cy'Imana mwerekane icyanditswe kimwe cyo kubyemeza Bibiliya yavuze ko ikimenyetso cy'Imana ari muhemu yera Mwitegereze ibi, mwitegereze umurongo wa 13. Mumaze kwizera mwashizwe ko ikimenyetso cya muhemu yera w'isezerano. Muzingurure mu Banyefeso kare ku murongo wa 30, nibaza ko ari byo turabe ni tudafata kane ku murongo 3 turabe namba atari cyo kimwe. Abanyefeso igice cya kane ku murongo wa 30. Ego ngibi kandi ntimukababazwe mwe muyera w'Imana yabashiriwe ko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Kugeza ryari igihe by'ukuri by'ukuri muronse muhemu yera zomara igihe kingana gute muri mwebwe gute mu byo akurikira gushikanyo nyogokuru yitambitse mu nzira yawe. Gushika umutware agutoranije gushika ku munsi ugucungurwa kwawe. Haleluya. Nyuma yo gupfa, nyuma yo guca muri cya gihugu aho uzohagararira hariya n'abakunzi bawe, uzoba wuzuye muhemu yera. Byanditse kumeze nk'ukuru ubu gusa wagiye mu yundi mubiri wahinduye insago. Rurasaza ntushoboye kuwukora ubugira kandi ingingo za raboze. Uko ni ukuri rero urekura uruntu rwa kera maze rubandanye rubora hanyuma ukajya mu rundi. Mbega nibyo, kuko uru rusaga rwo ku isi ni rwahera turafize turindereye. Muri ubukwe ujya wundi munsi tubicako ivyo. Igihe uruhinja ruremwa mu nda ya nyina hamwe ni imitsi yikubita inasimbagurika inabandanya, ariko gusa mu gihe nyina aruvyaye kandi ugo ruhinja ku isi, ikintu cya mbere hacaba umubiri wa muhemu wakira uwo mubiri wo ku isi. Nkumbure umuganga nk'uko canke ikintu kinaka cyo kurufatisha hamwe na wa hanyuma buku na bukwe neza nk'imbere y'umubyeyi aruzogenda ruti ruduza gatwe kago hejuru no hasi ku ibere na rya nyina kugira ngo iyo misi y'amabere zaramata. Inyana ntoya mu gihe ibyawe na nyina izohagarara ku mavi yayo matoya kanya gatoya, ni iki kizoba? Izozunguruka neza ico igice inyuma ifate nyina maze itangure kujegeza umutwe hejuru no hasi nk'uko maze ironka amata yayo. Haleluya. Yego mugenzi, igihe ironse umubiri upfa haba hari umubiri udapfa uyirendereye, kandi igihe uyu mubiri upfa ushizwe mu ivu, haleluya, haba hari uyunde urindiriye hariya tuva muri umwe tujya mu wundi. Duhindura ikibanza mu byo tubamwo. Uyu upfa utegezwa gupfa utegerezwa kwambara udapfa. Uyu wa muhemu uyu wononekaye wa mbere utononekara, uyu wa kera w'iminkanyari uyikwega wakomaraye, ariko tuzohinduka uko uri namba. Nshaka kuvuga igihe tuzoshika hariya uzoba ufise ya muhemu nyene. Reka ndabe ikintu gitoya cumvikana nk'ikigoye kuri mwebwe, ariko ni Bibiliya. Hanyuma ndabaha kimwe kitabogora. Nimwitegereze iki kimwe, igihe Sawuli wa kera, umwami umuvugabutumwa wa kera, hambaye wa kera w'umunyedeni hari yepfo, kirya gihe murazi yari afise umutwe n'ibitugu birebire kurusha bariya bose, kandi yari umunyabwoba. Ntibigeze bamenya na kimwe ku byerekeye iby'ijoro. Dawidi ategezwa kuza maze akure umwagazi w'intama mu kanwa ka Goliyati. Nimumwitegereze, yagiye kure cyane y'Imana, yategerejwe kwanga uyu muvugabutumwa nyene yera yikumbagaza hazi, kandi aho kumushigikira kugerageza kumufasha yaramugwanije. Mbega iyo si ishusho by'ukuri, ishusho nyakuri. Atangura kumwanka. Nibangahe bari hano igihe nagenda mu rugendo rwanje rwa mbere maze nkigisha nti Dawidi yishe Goliyati? Igihe nagenda benshi bamwe bakeya ni abantu ba kera, ndiko ndategura kuzogenda, kandi kuri ibyo mwibuke cyo murabona icyagaragaye kuko Imana uheze kandi kiri hafi kuba, kandi mu rundi rugero urubuga rwa kabiri rwa Dawidi, urugero rwa kabiri rw'igikorwa ciwe, ko ni ukuri neza na neza uko hanyuma yabaye umwami hejuru ya Isirayeli. Nimwigitegereze igikorwa ubu kiriko kirabandanya mu rundi rugero ruhambaye. Ruba uruhambaye niko Dawidi yagize namenye ibyo mugeyaza Dawidi yo igihe Imana yasora Dawidi maze agendere kwica intambwe nimwitegereze hanyuma akica idobo hanyuma akica umufilisitiya rero habaye igihe Imana yashyira ukuri kuri uyu muhungu ashaje impwemu mbi kandi kuki kwamba yuko kwanka ko Dawidi kandi nizera ubu aya mabande rero ni mwumvirize bene data mwebwe ku mabande namba muba mudahuza nanje mumbabarire murabona ndabakunda ngiye kuzohura namwe hariya uko biri kose murabona ko namba ari umuntu w'Imana nzohura namwe uko biri kose ariko nshaka kuvuga ibi ngiye impamvu gusa kubera ko Sawuli yabonye ko Dawidi yari afise ikintu atarafise nuko ni iki cabaye ikintu gitoya gikura cunamye Bibiliya yavuze ngo yari inzobe uyo ntiyari umwana mwiza inzobe ni gusa umuntu akengeretse yunamye maze yarasotse aja hariya hanyuma Sawuli yamenye yambaye ibigwanisho bya Sawuli hanyuma ndibaza inkinzo yashitse ku maguru yiwe maze yavuze ati nkuri ibi bintu kumbure yamuhaye urupapuro rw'umutsindo ruhanitse kwa PHD canke LRD canke ikintu kinaka murazi uko yavuze sinzi ikintu na kimwe kuri ibyo bintu kuko ntabigaragaje reka ntwari iki ico nzi yindiko ndagikoresha ego mugenzi yafashe agatopito hanyuma batera uburakari Dawidi kuko abakobwa amashengero yariko araririmba ati Sawuli ashobora kuba yarishe ibihumbi byiwe ariko Dawidi yishe ibihumbi 10 byiwe ubwo nyene yaciyagira ishari ni bya bintu byiza bya Yesu bya kera ntacyo birimaze nivyo hanyuma ni iki Imana yamukoreye Imana yarungitse impwemu mbi hejuru yiwe kugira ngo yanke Dawidi hanyuma yanse Dawidi atampamvu birashoboka ko Dawidi yari kumukanya izosi kiwe iminota mike yari kubishobora ariko yarabyihojeje nta kintu na kimwe yavuze gusa mu byukuri yari kubikora yaraduze akatumutwe w'umutamana wiwe igicho rimwe aragaruka aravuga ati tegereze ngaho urabona ego mugenzi yari kubikora ariko yaramwihojeje yari gushobora gutabagura ikoraniro giwe hanyuma akabashwiragiza hanyuma atanga uyu mugwi wiwe bwite hama yari kubishaka ariko ntiyabikoze yaretse gusa Sawuli arabandanya yaretse Imana igwane ego mugenzi rero uko yabandanije agenda hanyuma gikorane kirahera hanyuma arabandanya ya muhemu mbi yakoze ku buryo Sawuli atashobora kuronka inyishi ivuye ku Mana nyuma yakanyaganya gatoya muhemu w'Imana yari yamuvuye ku hanyuma Samweli umwe batembagaza umwe yari mu ijwi ry'Imana nyaryo kuri bo umwe yavugana nabi imbere y'uko bashaka gukora ku isi ni gute ishengero rishaka gukora ku isi ni kuko abapentekote abametodiste babatijwe na banatamira kuri muhemu yera nabo batisita abapereseptariani bashaka gukora nk'isi ni kuko ibabikora sinzi sinshobora gusa kuvyumva muvuga muti yemwe biraryoshe gukira gukina ikarata gatoyi gusa kubwo kwinezereza kamari gatoyi gusa uko muvyita kose ni icaha nimwotegereje kwira ibyo bintu mu mazu zanyu nzu zanyu yemwe ntaco byica gufata gusa karahuri gatoyi k'inzoga tunywa gusa dukeye jewe n'umugore wanje turanywa dukeya ku mugoroba kandi ico mwomenya abana banyu bagwanya gatoya nivyo koko hanyuma mwebwe bakenyeze mugwanizi yagize gusa ico nico yakoze mu itangurero kandi koko yabigize ntumbero mwebwe mashikanje akora gusa gutya ivyo kugira kuko arazi ibyo ashobora gukora ashobora guhenda umugore incuro 1000 vuba kurusha umugabo ndabizi yuko ivyo bibabaza ariko nukuri ivyo nivyo ivyo nivyo yakoze mu itongo rya Eden arashobora kugira rero yari umwizigirwa yari imvuga kuri ariko yarahenzwe Adamu ntiyahenzwe birira bivuga umugabo ntiyahenzwe ariko umugore yarahenzwe rero arashobora kumuhenda hanyuma abungere bakagenda no gusengera abagore babagira abavuga butumwa bakabashira hejuru y'amadiri nk'uko kandi bibiri bicira ku iteka kuva ku itangiriro kugeza mu byahishwe Yohana muvuga muti yemwe ni byiza bitegerezwa barashobora kwigisha nk'uko nyene ndazi yuko ari ukuri ni nk'uko umuntu umwe yatanguye kuvuga mu ndimi igihe kimwe nabandanije gusa nigisha hanyuma nasohotse hanze umugore umwe arambwira umuhungu wanjye avuga ati ndafise ubutumwa nzotanga ejo mu ijoro ati igihe se azoza imbere yavugiga ubutumwa yavuze ati yemwe mupfaso ni ibiki ushatse kuvuga kandi iryo joro igihe kigeze igihe nari nitegure guhamagara abantu banje kuri arutari yagize neza imishatsi yiwe hanyuma arakwiga neza isheshete ziwe ndende n'ibindi aritegura asimbira hagati hanyuma atangura gusimba simba avuga mu ndimi no kuvugishwa nabandanije gusa kwigisha ndahanamagara abantu kuza kuri arutare avugiga ubutumwa igituma ntabyubahirije na gatoya ntibyari mukuri kuri ibyo yemwe bibiliya yaravyanze yavuze ati mwemu z'abavugishwa n'imana ziganzwa nabo imana iri yariko iravugira imbere ihavugira ubutumwa mureke avuge Paulo yavuze ati hamwe ikintu kinaka cyo shishure gumuntu kigumye gushika utanguye yahejeje uko n'ukore rero igihe rero nasohotse hanze aba bantu baravuze umugwi munini yabo abantu bavuze bati wababaje mpwemu yerera ijoro navuze ni ibiki nakoze iki bati yemwe igihe wa mushiki wacu yatanze ubutumwa haleluya yabivuze yemwe navuze nti nari kunigisha yagiye hanze y'urutonde yo bati ibyo byari byururutse biva ku ntebe y'imana ibyo byari bishasha gusomba ibyo wari kurigisha ubu ni ibyo byerekeye gusa ibyo byerekeye ni imbebe kandi bivuze mu kububaha yabo gusazi cyangwa yabo gushira isoni cyangwa inyigisho z'utize atazi imana gusumba kwa urukwavu nigo rubizi ibirato byo kwambara mu rubura ubu ibyo simvuze ibyo kugira ngo ngire icyo mvuze kito habye gaciro kuko kino kibanza si cyo gufina tamwo ariko uko niko kuri umuntu yotegereje kumenya yuko Imana atari yo yatanguye kuzazanirwa we ni amahoro bira kubata bibiliya batazi ibyo bamenyereye gusa gukora ni ugusimba simba kuvuga mu ndimi bavuga bati naronse mpwemu yera haleluya nahagaze hanyuma ndaraba muri Afurika bapfumu n'ibintu bavuga mu ndimi 5000 byabo ku mwanya umwe basimbagurika mu maso habo hose huzuye amaraso bavuga mu ndimi no kunywa amaraso mu gikankara cy'umuntu bambaza umugwanizi no kuvuga mu ndimi kandi yamara kuvuga mu ndimi ni ingabire y'Imana ariko si icyemezo ntabanduka cya mpwemu yera mureke ndabibabwira bo nizera yuko abera bose bahumekewe bavuga mu ndimi nizera yuko umuntu igihe kinaka azohumekerwa n'Imana gushika avuze mu ndimi ndabyiza ariko ntibisigura yuko ari ikimenyetso cyo kwaronze mpwemu yera ego mugenzi nizera yuko kenshi igihe ufise kwizera umuntu wogenda amazeho karambika ibiganza kubagwaye muto y'ufise kansere mu gihe abavuga butumwa 50 bamusengeye kandi yo kizwa kuko nyina afise kwizera kubw'uko umwana Imana yamuhaye niwe mubiri wa Kristo ego mugenzi nizera byo narabibonye bico bikoreka kandi ndabizi yuko ari ukuri ariko ni ikintu gushira icengero ku rutonde gushira urutonde kugira ngo dukore mureke duheze igice gisigaye cuno murongo ngaha imbere yuko tugenda mumaze kumwizera niho mwashiriwe ku kimenyetso nico muhimu yera yabasezeranije gushirwa ku kimenyetso ikimenyetso ni iki kimenyetso ni iki kimenyetso ni ikintu ca mbere cerekana ni igikorwa caheraherejwe igikorwa caheraherejwe ikintu gikurikira cerekana ni ukwegukira kandi ikintu gikurikira cerekana ni umutekano kuzigamwa dufate akarorero nahora nkorera indarayi yo muri Pennsylvania nahora nkora hamwe na data ku ndarayi twashobora gupakira imiduga hanyuma twari gushika ngaha hasi mu ishyirahamwe ryo gupakira twashyira mu makonteri makontineri hanyuma twashyira bimwe ngaha hejuru n'ibindi ngaha hepfo n'ibindi nk'uko ariko imbere y'uko iyo modoka yashyirwa ku yashigwa ku kidodo mugenduzi yazahayima kayisunika kayisunika iki agasunika kijya na kiriya ayi izirike cyane yose zo vungagurikamo ibice mbere yuko zishikari ya zisohotse yasubira mu bikore umugenduzi ya yankiyo modoka mwemu yera ni umugenduzi arabanyiganza gato ya hanyuma akabatuma mumugira kamo muri izere ijambo ryose ry'Imana sinizere cyo kintu cyakera n'izina rya Yesu aravyanka urakoma akaruru murabona sinizere gukira indwara kuva ku Mana cyangwa ikintu nk'ico muracyakoma akaruru bishobore bisohore urizera ko Yesu Kristo ari wawe ndejo ni byiza mu buryo bumwe urakoma akaruru bishobore murabona ni bituguwe ego mwenzi mwene data igihe biteguye avuga ati amen wararonse muhemu yera amen hari ikintu kinaka cha heraherejwe amen hanyuma umugenduzi akora iki ikintu cyose gifunzwe neza kandi kiratafanya cyuzuye ubutumwa bwiza yo ijambo ryose ry'Imana ni ryiza ikintu cyose kirabereye nizera buri jambo amen urizera yuko Imana ikiza amen urizera ko Yesu wa undi nyenejo n'imihe byose amen urizera ko mpemu yera ari wa undi nkuko yayamye amen urizera ko ya mpemu yamanuka kuri Paulo yo manuka kuri twebwe amen urizera ko yo dukore bya bintu nkuko yabikoreye amen yo ubu biratunguye kwegeranya murabona biratunguye kwegeranya turiteguye kugara umujyango ni byiza hanyuma wa mugenduzi yugara umujyango akora iki abishira ku kimenyeso hanyuma aja ngahepfo maze agafata tuno tuntu dutoya twugara ikintu ashikira kajya ko hejuru kuri kajya kantu gato hanyuma ashira ku kimenyeso uburyo babyiza utekanye nibo mujya muduga ugiye Boston ntushobora kugurura coba icyacu ku mu butungane kumena icyo kidodo gushika Boston kandi umuntu umwe afite ubushobozi bwo kumena icyo kidodo kandi niwe gusa uko nukuri niyi shira hamwe rina kagindaraye ni ikidodo cyabo ni icyemezo cyabo yuko no muduga wapaki uno muduga teguwe ni gwabo ntibo shira Bena o kuri Pennsylvania mutegerezwa gushigwa ku kidodo igishizwe ku kidodo kandi igihe umukristo ari mu butumwa bwiza yujuje ubwiza bw'Imana ibintu byose byiza by'Imana biri muri we n'umutima waguruwe witegure gukoresha ka gushimwa mu kibanza cyiwe gukora ikintu cyose muhimu yera amubwira gukora yavuye mu rupfu ajya mu bugingo yejejwe kuva mu bintu byose by'isi agendera mu muco nk'uko umuco waje kuri we agenda ariteguye rero Imana yugara umujyango w'isi nyuma yiwe no kusunika hamwe nk'uko no kumushira ku kidodo cya mpemu yera w'isezerano igihe kingana gute gushika igihe yaja ntimuje ngahanze ku muduga w'indarayi no kuvuga kugurura no kuraba n'ibindi bintu bimeze neza gusabire kuko umugenzuzi ya usuzumye ushika ku kidodo kubwo umwanya ngana gute gushika munsi w'akazi uwo ni wo mwanya washiriwe kidodo yemwe igihe mupfuye none mwene data Branham gute niyo mupfuye mwavuze ko muguma mubifise ubugumana igihe cyose ubugingo butangurira hehe arutare aho nyene murabona gatutu nga gato ni igitutu kimenyetso cya mpemu yera hama ni igitutu cy'igitutu nk'uko nabivuze ejo bundi ariko iyo mfuye mubandanye murengana ibyo bintu kugeza mugeze ahabombye numva ahabombye mukagera ku mugezi muto utemba muva ku mugezi mukagera ku ruzi muva ku ruzi kagera ku kiyaga murabona urukundo rw'Imana mugumana wa muntu nyene ni murabe hano umutama Sawuli uwo mutama yasubiye inyuma ntiyashobora kugera ku Mana yamara ntiyazimiye nta gukekeranya ntiyari we yari umuhanuzi ariko yagiye kure y'Imana niyo mpamvu bene data navuze nti ntimwazimiye rero nimwibuke yavuze mu bugombe bw'Imana gukorera ikintu cya mbere mwomenya nti yavyemeye ubu birashoboka ko nta n'inkwiye kubivuga nibyo ndabandanya gusa n'ikoranero nezerewe iri joro none rero murazi kandi ikintu cya mbere mwomenya yo na we yagiye kuri uriya kuri uri munatumimu nari muzi cyo ari cyo uri munatumimu yari umwambaro wo mugikiriza hamwe n'akabuyenge ko gutera ku mwambaro witwa Ephod Aaron yambara kandi byo niko byamye imana yamye ari imana itangaje yishura mu buryo bw'insiga bwenge kandi gihe muhanuzi yavugishwa kandi gihe uwo muhanuzi yavugishijwe iyo mico itangaje ntiyaza kuri urimu na tumimu ntiyaba ari mu kuri igihe urota inzozi avuze indoto iyo umuco utatse kandi urimu na tumimu sinatoha uko si nataho uko byumvikana neza kose zari zikinyoma nivyo kandi sinitayeho igitigiri cimpamya bushobozi zikirenga mufise ningene idini ryanyu ari rinini iyo muvugishwa canke muvuga ubutumwa ntijanye n'iri jambo nturi mu kuri mwene data iyi ni urimo natumi mu y'Imana iyo muvuze ko mutatoranijwe imbere y'ukuremwa kw'isi umuco muzowurekurira kuko Bibiliya yavuze ko ariko kwa mwari muri iyo muvuze ko mugomba kubatizwa mu izina rya data mwana na muhemu yera umuco ntumurika kuko atamuntu wo muri Bibiliya yigeze abatizwa muri ubwo buryo gusa mu izina ry'umwami Yesu umuco ntuzomurika kuko hari ikintu kitari ukuri ahantu hanaka urimo natumimu rero ntiyashaka kwishura umutama Sawuli kandi ntiyashobora kugira inzozi yari kure ku buryo atashobora kugira inzozi none murazi ico yakoze yagiye ku mupfumukazi kandi uyu mupfumukazi ashaje uyu mutindi w'umuganga mu kwanizi hariya mu mupfumukazi hanyuma yavuze ati urashobora gupfumura yavuze ati ego ariko Sawuli yavuze ko azica abantu bose bazokora ibyo bupfumu yavuze ati nzokurinda yari yambaye nk'umuja yavuze ati mfumurira maze untware hariya hakujya ku isi y'abapfuye rero nimumvirize bingarukanira impwemu y'umuhanuzi Samweli kandi yinjira mu gupfumura amaze kubikora yikubita hasi yubamye ati mbonye igisa n'Imana kiduga kivi kuzimu murabona yari umupagani Imana babiri canke batatu muri bo nka data mwana muhemu yera canke ikindi kintu nk'ico murabizi yavuze ati mbonye gisa n'Imana kiduga yavuze ati mumbwire ameze gutasa gute yavuze ati aronze kandi yambaye igikwemu mu kubitugwe ntigeze ahinduka na gato yavuze ati ni Samweli muzana ahantu muzane ngahe imbere yanjye rero mwitegereze igihe Samweli yazi imbere ya Sawuli yavuze ati ni kuki wa mpamagaye mbona wa wabaye umwansi w'Imana kandi mwitegereze ntiyari akiri Samweli byonyine yagumanye impwemu y'umuvugishwa muvuge ko ari ikinyoma ntihagire uwuvuga ko ari ikinyoma n'ukuri yari akiri umuhanuzi kuko yavuze yavugishijwe kandi yavuze ati ejo uzotsindwa intambara kandi wewe n'abahungu bawe muzogwa mu ntambara ejo kandi mugiye nkike jo mu ijoro uzo buri kumwe nanje ibyo nibyo yarakiri umuhanuzi rero muvuga muti yo ariko uge yakoze biriya yari umupfumu ni byiza cyane ndababwira umwe atari umupfumu Yesu yafashe Petero Yakobo na Yohana maze giye kimwe aduga ku musozi gukayangana kandi yari ahagaze ku gasongero ku musozi kandi Yesu Imana yashira mu mwanya umwana wayo nkuko yagerageza yashira mu mwanya umuhungu wiwe rya jororinde kandi gihe babikora barabye hirya no hino maze babona yuko hari Mose na Eliya bari kubaravuga basangira atari amabendera yera azunguruka canke ibicu bitoya byera ahubwo bizunguruka ariko barabagabo bavuga Mose yari amaze imyaka 108 yarahambwe mu mva itagira ikimenyetso kandi Eliya yari amaze imyaka 105 yaratashe muhira mu mukogote none bari hari abompe bakiri bazima nkuko bamye ari bazima bari hari abavugana nawe imbere yuko aje Karuvariyo haleluya kwashizwe ikimenyetso gushika ku munsi wo gucunguka kwacu ndaja kunyarutsa kandi rero turaja kurangiza kuko igihe cyarenze kandi turaja gusengera abagwaye nk'iminota yindi 5 umurongo wa 14 gusoma ngiye gusubira gusoma umurongo wa 13 kugira ngo turonke icigwa muri we mumaze kumva ijambo ry'ukuri n'iryo butumwa bwiza bw'akagiza kanyu ubu mwibuke bari bafise akahe gakiza abari barabakristo b'abanyefeso ubu raba mwa mwarabonye abikorinto yategezwe kubabwira iminsi yose ati igihe naza muri mwebwe umwe yarafise ururimi undi yarafise ururimi undi yarafise indirimbo umwe harafise ubuvugishwa undi yarafise murabona nti yashobora kubigisha ikintu na kimwe kuko bashaka iminsi yose kiriya canke kede aba bantu bari bafise ikintu kimwe ariko bari bagifise mu rutonde ntiyigeze yigisha abakorinto ikintu na kimwe nk'iki ntiyashobora ishengero ntiryari mu rutonde kugira ngo acigishe ubu yashobora kwigisha aba bantu ikintu nyacyo nibyo agakiza kanyu muri we mwarizeye kandi mwarashyizwe k'ikimenyetso nicyo mpuhemu yera yasezeranywe niwe ngwati yo ibyo sindabirenganye ingwati y'umwandu tuzohabwa gushika kugucungurwa k'umwandu yaguze ngo ubwiza bwayo bushimwe mpuhemu yera ni iki rero hanyuma ndaja gusoma ibisigaye nihuta cyane na namba munyihangarira umwanya nk'uyu twari tugeze hehe rya joro mwene data Mike aho bose bari banezerewe yo ibintu byose byari amahoro ubwo rwari urukundo rutunganye rero igihe cyose mujye muri iyi nzira mutaka bikeya muratakaza igihe cyose mutera intambwe mwegereza kuri santimetero iyo bigeze hasi ku isi mufise igitutu cy'igitutu n'ibitutu rero ibyo ni ubwinshi bwa mpuhemu yera mufise muri mwebwe ubwo ni urukundo ariko yo ufitiye inyota y'ikintu kinaka yo mbega abantu nk'abashaje abantu bashaje ese ukuntu ni ukwifuza gusubira inyuma maze ngasubira nkagira imyaka 15-20 yo notanga ikintu icyo ari cyo cyose mbega vyomarira kino shobora kuba mfise imyaka 15 kandi yamara ngapfira ijoro ntibizwi neza namba ufise imyaka 15 ijoro uzigute namba nyoko yo bari canke atariho washika imuhira uzigute ko uza gushika imuhira uzigute ko uzobukiriho ejo namba ufise imyaka 12 n'amagara meza woshobora kwicwa mu sanganya bakagutora wapfuye icyo ari cyo cyose cyo gushikira nta kintu na kimwe kizwi neza ariko urabyifuza ni biki ni kijya kiri hejuru hirya gituma ubyifuza ubugendera muri ibi rero ufise ubugingo budashira rero igishika ni ingwati ingwati y'amafaranga ku kintu icyo ari cyo cyose ni ikinamba njye kukugurira imodoka mvuga nti ijya modoka rigugwa ngahe uvuga uti imodoka mwene data Branham gutwara amadolari 300,000 amahera arihwa imbere nangahe yemwe ndayiguha ku madolari 500,000 ni byiza cyane ngizi za dolari 500,000 nzokuzanira yasigaye igihe kinaka vuba uko nshobora ugumye imodoka ndaguhaye amadolari 500,000 iyo ni ingwati ibyo ni byo ubu ngumya ayo ni ingwati ni amahera ariho imbere ni mwashiwe ni mwashiri niho mwashiriwe k'ikimenyetso mpuhemu yera yasezeranywe mpuhemu yera yasezeranywe niwe mwashiriwe ko ikimenyetso iki ni kimenyetso cy'isezerano isezerano rya mpuhemu yera niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa gushika gucungurwa k'umwandu waguzwe ni igiki n'amahera arihwa imbere kandi mwene data yo bavuga butumwa namba yari amahera arihwa imbere hazobiki igihe tuzoshika hariya twese hazobiki nambi bitunezererwa ubu kandi bituma tunezererwa cyane gushika nabonye abagabo b'imyaka 90 baje nabonye umuvugabutumwa w'umutama ahaguruka ijoro rimwe yaraje yavuze gutya avuye kuri altari kandi navuze nti ujya mutama agiye kuvuga ubutumwa yavuze ati yemwe mwana ahezagigwe umuntu w'umutama w'umwirabure yambaye ikoti rinini cyane rirerire ry'abavugabutumwa navuze nti kuki bataretse umwe muri bo muri abo bavugabutumwa bakiri bato avuga ubutumwa ujya mutama ashobora gute kuvuga ubutumwa yavuze ati yemwe yavuze ati bene data yavuze ati uno munsi namye numva bene data bavuga ubutumwa umunsi wose yavuze ati ku byo Yesu yakoze ku isi ngiye kubabwira ibyo yakoze mu ijoro yavuze ati ndajya gufata ikigwa cyanjira ijoro muri Yobu igice kindi ku murongo wa 27 ati igihe kera na mbere y'itangiriro y'isi ati igihe yavuga ko inyenyeri zo mu gitondo zaririmbiye hamwe maze abana b'Imana basemereye munezero yatangwe gute yavuze yavuze ati murabizi hari ikintu cyariko kirabandanya hari yavuze ati murazi rero yatangiye kuvuga ibyabaye mu ijoro yabivuze amanuka umuhanuzi gushika kukuza kwa kabiri nko mu gihe cyo niko yamanutse ko rero bategereje kujyana uwo mutama hanze yari afite imyaka 95 yari ameze gutatamaye rwose n'umuryango muto imwe w'imishatsi murazi gute yavuze hariya maze atangura ubutumwa avuga ati ye haleluya yatanguye gusimbagurika gutu yavuze ati yo nta kibanza mufise gikwiriye cyane cyo kuvugiramo ubutumwa rero yamanutse yihuta gute cyane uko yashobora kandi iyo n'ingwate gusa yo mwemu yera akora iki yo ngiki kibanza cyiza reka nsome murongo wa mbere w'igice gikurikira ndabona ni byiza cyane muvuga muti amen ni byiza murongo wa mbere w'igice cya kabiri muvuga mwumvirize mwebwe namwe yabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu yabagize bazima kugigwa muzima bisigura iki gusubiza ubuzima mwasa n'abapfuye ariko yabagize bazima ni ngwate gusa gutanga amahera makeya mbega bizomera gute ni mwaronka byukunyungu kubya ishwe yo nta gitangaje ko Paulo yadugijwe mu ijuru rya gatatu ati jisho rizo rya bibonye gutwi ni kwa byumvise nta nubwo byinjiye mu mutima w'umuntu ibyo Imana ibafitiye mu bubiko bayikunda bizobiki kuvuga ku munezero utavugwa kandi wuzuye ubwiza mwebwe mwari mwarapfiriye mu byaha no mu migabitanyo yabagize bazima hamwe n'igitutu n'igitutu cy'ibitutu hagiye kuba iki gihe ujya ku gitutu cy'ibitutu igitutu hanyuma mu mezi umugezi mu ruzi mu kiyaga none bicuriki igihe azoba ari kure hariya mu gucungurugwa hamwe n'umubiri mushasha wasubiriye kuba umusore ubugira kandi cyangwa inkumi utazokwigera usubira gupfa kandi urabe hasi ku isi maze wiyumvire uti noryoherwa n'imizabibu n'amazi meza akanya ariko murabizi sindabikeneye ngaha ariko umunsi umwe Yesu azoza kandi umubiri w'abamarayika umubiri w'abamarayika uyu mubiri wahinduwemwo ntazosubira kuva mu nda y'umugore ntazosubira kuva mu kwifuza kw'igitsina ariko kubera yabyawe atakwifuza kw'igitsina nzugwa atacyo mfise kandi azozora umubiri umwe maze abapfiriye muri Kristo bazozuka kandi urya mubiri nigeze kuba mwuzozukira mu mubiri w'ubwiza kandi nzogenda nongeye mvuge kandi nzobaho nongere ndyoherwe nzobaho mu bihe bidashira bigiye kuza muri Yesu Kristo umwami wacu ngivyo mwene data ubw'ibyo butumwa bwiza nico gituma nanje Paulo aravuga gusubura ico arico ngiye gusoma ibisige hamadutse ngira abagwayo umwami tuzohabwa niwe ngwati umwandu tuzohabwa ngo bwiza bwayo bushigwe nico gituma nanje numvise kwizera umwami Yesu kuri mwene mwebwe yuko mwize ibyo bintu numvise yuko mwize ibyo kuri byo gutoranywa bugira ubugingo budashira nagakiza nibindi n'urukundo numukunda abera bose ntahengeshanya kubashimira Imana mbahoza mu kanwa uko senze ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese ubwiza ibaho umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya iguma gusa ibishura igihe cyose mukura muva mu buntu muja mu bundi muva mu bushobozi muja mu bushobozi mu bwiza muja mu bwiza mudasubira inyuma kandi ariko muva mu bwiza muja mu bwiza muguma mubandanya nzoguma ndabasengera ngo ijisha amaso y'imitima yanyu murazi muri Bibiliya havuga yuko nari mpumye kandi mutabizi ariko ngaha Paulo yavuze ati ngiye kubasengera ngo amaso y'imitima yanyu mutahuze imitima yanyu ibyo nibyo muvuga ko urabisha ijisho ryawe ariko utahuza umutima wawe ibyo murabizi ni byiza ngo Mana y'ubwiza reka turabe umurongo wa 18 ngo amaso y'imitima yanyu yiweze kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa n'uguhamagara kwayo ibyari byo mumenye n'itungajya ubwiza bw'icambu ifise kumubera mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe bavuga ko ubushobozi bwaheze ubushobozi ntiburanashika ahubwo abizera nk'uko kwa gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana mwebwe mwizeye gukora ku bubasha bwayo isenga gusa ngo Imana ibasuke ko gusa ubushobozi bwayo uko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye kamuvyagize iburyo bwayo ahantu ho mwijuru imushize hejuru abakuru ubushobozi n'ububasha bwose n'ubwami bwose n'inzira n'izina ryose rivugwa yoyo kuri ni byiza nore katankeka kwa twomara iri joro risigaye kuri ibyo izina ryose rivugwa si muri iki gihe gusa ariko no mu kizozi izina ryose ni iki izina ryose ry'umuntu wese azokwitwa izina ryiki ijuru ryose ryitwa Yesu ishengero ryose ryitwa Yesu ibintu byose byitwa Yesu kuko ari ryo zina ryongene Imana yigeze igira yitwa Yehova Yehova yire kimaze cyatanzwe n'Uhoraho Yehova Rafa Uhoraho abakiza indwara Yehova ibendera ry'Uhoraho Manase na Yehova batandukanye yitwa ikinyeri cyo mu gaturuturu yitwa Datani yitwa Umwana yitwa Mpemu Yera yitwa Alpha yitwa Omega yitwa Itanguro yitwa Iherezo yitwa Ishami yo yitwa yitwa gusa ubwoko bwinshi bwinshi bw'amazina y'ibyubahiro ariko yarafise izina rimwe ibyo nivyo Matayo yavuga igihe yavuga ati nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubatiza mu izina atani mu mazina mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana rya Muhemu Yera Data si izina Umwana si izina Muhemu Yera si izina ni itazira n'ubyizina ni izina ry'ibihe by'ibigize Imana bitatu by'Imana imwe izina ryiwe ryarerehe mu marayika yavuze ati uzomuha izina rya kuko niwe azokiza ibyaha ihanga ryiwe iyo niyo mpamvu bose babatiza uko muri Bibiliya uko niko Uwera Augustine yabatije umwami wo muri Bwongereza hafi imyaka 150 amajana 200 nyuma y'urupfu rwa Kristo mu izina rya Yesu Kristo ni byiza cyane hejuru cyane ubukuru bubasha ubushobozi ubwami ku buryo izina ryose rivugwa si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza kandi yamushikirije byose ibishira mu birenge byiwe kandi imuhishe ishengero ngo abe umutware wajyo wo gusumba usumba byose n'ibyo mubire wewe ubonamo umubiri wanjye ufise ububasha hejuru y'ibintu byose rero icyo umubiri wanjye uri nico nde ivyo nivyo yemwe rero icyo Imana yari cyose yagishitse muri yagisutse muri Yesu Kristo kuko yari kunengesera kubumana mu mubiri byo nivyo kandi icyo Yesu yari cyose yagisutse mu ishengero ibi bintu jewe nkora namwe mu nzobikora kandi azokora ibiruta ibyo kuko jewe ngiye kwa Data nibyo mubiri wiwe unengesereye hose byose yo ukuntu nkunda ivyo nariko ndasoma wa munsi gitabo cyanditswe ku byerekeye urugendo nagize kugira ngo nkore igikogwa cyanje muri Afrika sinari bwigere ndagisoma ni bangahe bamaze gusoma igitabo umuhanuzi agendera Afrika narabaye hariya umuhungu w'umuhindi mutoya ni bangahe babonye ijya foto narumvise umuvugabutumwa kanaka yasengera abagwaye mu myaka 15 cyangwa irenga yavuze ati sinigeze mbona igitangaza gikoreka mu buzima bwanjye yavuze ati nabonye abantu bavuga ko bababara mu mutwe bakira nabonye abantu bavuga ko baramunda bakira n'ibindi ariko igitangaza ikintu kinaka caremwe maze gikora ku kintu kinaka nibaza ko uwo muhungu yategezwa kuba hariya kugira maze akabona ibyo kuguru k'uwo muhungu w'umuhinde kwari kunini ya nk'uko kuguru kumwe ukundi kuguru kwari kuguru gusanzwe nk'ukuguru k'umuntu kandi namba muraba ibyuma byiwe agendera ko hariho ikirato cyiwe cyari hejuru nko muri santimetero 3 na 6 cyangwa 3 nirwe kuti yari afise icyuma munsi yacyo ikirato cyiwe cyari kiri hejuru n'ibindi bibiri bigishikira ko bigishigikira yaratambutse gushika ahantu narinde bamudugije hari yari afise ibibando bibiri yafashe ikirato cyiwe kinini cy'ibyuma ayiterera hasi gutya naravye ukuguru kwiwe kwari kunini ya nka gutya rero abo bantu bara abayisilamu abayisilamu muribuka ku wiyingi heze igihe nabasomera ibyo binyamakuru byanditswe ndabifise neza ngaho bwanje byavuye muri Afrika nabirumike n'umuntu misionari wacu yaragarutse mwene Data Stiker. Hariho inkuru y'umuntu bita Billy Graham yasubiye nyuma neza na neza barareka abayisilamu bakabasubiza mu kiyaga. Ingorane niyihe? Abamisiyonari bariko barava ku rubuga bimaze iki kugumaye ugiye kirekire baratsinzwe gusa. Ndakunda Billy Graham kandi niyumvira ko ari umuntu w'Imana mwiza, ariko cyo Billy Graham yategerezwa kumusatirisha yavuze ati rindira kanya gatoya, yaba bamwe muri bo muri abo babatisiti b'abanyamugenzo bari kumureka akabikora, nizera ko Billy Graham ari umukozi w'Imana. Ariko iyo bayari kuba yaravuze ati rindira kanya gatoya, ndi umukozi w'umuvugabutumwa bwiza uriza isezerano rya kera, hanyuma wavuze yuko Yesu atatu yaratari umuntu. Ndabasabye muze tubiyage. Sinizera kwishyura ku bibazo by'umwansi oya mugenzi, ariko ni umutera ikibazo hanyuma akavuga ati reka jewe wewe tuje hamwe, ndi umuhinga mu by'Imana, reka nkugeragereze ibi kuri ibi, maze undeke ndabikugeragereze kuri Yesu yari Kristo. Rero igihe tugiye kugira kuva ku Mana simfise izo ngamira, ariko turafise bene Data bamwe bazifise. Ubu namba ushaka kuzana abo bantu hanze hariya, reka amagarara umwe muri bo ora Robert canke umuntu munaka, umuntu afise igikorwa gihambaye gihari yavyokore nibaze hari yamaze barabe kiba bavuge bati ubu Kristo si ico mwibaza ko ari ico. Rero umuntu wese yumva yarateguwe kuko yagiwe hanyuma aramureka atagukekeranye ubu sinizera umugwanizi abagerageza aramuciriye ko mu maso hiwe nka kujya no kugendera kure yiwe kunukore. Ariko igihe hageze ku kibanza aho Billy yashoboye kugira umwisilamu yiyumvira nk'uko ari icyatsi gitoya cy'uko yashoboye kuba yarafashe irya Bibiliya agafata muri Yesaya 9:6, hamavuga ati ninde ariko aravuga muri twebwe umwana yavutse duha umwana w'umuhongo, uyo yarinde, uyo yarinde yariko aravuga nde, uyu muhanunzi yarinde, uyu Mesiya yari kuza yarinde. Nimunyerekaho yigaragaje ubwiwe muri Muhamadi, yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriye ibyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niwe idukiza. Binyereke muri Muhamadi ni gute yaboroze, mana yanje mana yanje niki kikumpebesheje? Bamucumise mu biganza no mu birenge n'ibindi. Nimunyereke n'amajambo yanyu mwe nyene isezerano ryanyu, yemwe yari gutsinda uyu mwisilamu nabi kugezaho atari kumenyaho yari ko n'ukuri. Ariko igihe ikinyamakuru cyategerezwa guhinduka, icyo nico cyababaje, nico cyagize umutima wanyu simba igihe havugwa hariya hati naho Billy guhinduka hanyuma agahindura. Ni gute abayisilamu bavuga ko bitari byo bavuze bati igihe Revera William Branham idirba Afrika y'Epfo yakora ibitangaza bidaharigwa ku bitangaza ubushobozi bw'Imana, igihe abayisilamu 10,000 bagwa hasi rimwe maze babo bugingo bwabo Yesu Kristo by'ukuri bari bazi bimwerekeye, abo bakera bari bazi bimwerekeye, ntumbwire. Igihe kimwe hariho umwe yaje kuri Yesu avuga ati Rabbi, urazi yari umufarisayo, yavuze ati turazi ko uri umwigisha uva mu ijuru, turazi ibyo turazi kuko nta muntu ashobora gukora ibyo ukora kiretse ari gusa kimwe n'Imana. Turabitahura turabiza, ariko gusa ntidushobora kuvyatura, murabona kuko tubikoze tuzoshigwa hanze y'ishengero, murabona tuzotakaza icyubahiro cyacu. Kandi Yesu yaratanguye kumubwira ko ategerezwa kuvuka ubwa kabiri. Kuri uyo muhungu w'umwisilamu igihe yarahagaze hariya nk'iriya sanamu yiwe, icyuma gifotora ntikibesha, ahagaze hari ukuguru kumwe ari kugufiya canke 33 cm kurusha ukundi ahagaze ku kirato cy'icuma yamubwiye ati navuze nti uravuga icyongereza toya mugenzi sinshobora kuvuga icyongereza umusobanuzi yavuze ati ntavuga icyongereza umaze igihe kingana gute umeze uko umusobanuzi yaramubajije kumva kuva mvutse urashobora kwegeza ukuguru na gatoya oya mugenzi urizera Yesu Kristo yavuze ati ndi umwisilamu navuze nti uraza kwakira Yesu Kristo niye yagukiza ndaza kwakira Yesu Kristo nk'umucunguzi niyankiza namba uza aza kugukiza uko kuguru kube nk'ukundi uraza kumwakira ego rero mana niki uza gukora iki ni ikindi kintu ibibazo byose birishugwa mwene data mayi kuko niko yiyumva ndarindire gusa akanya gatoya kubwira ndabico agiye kuvuga nararabye hariya hanyuma nibona uyu muhungu atambuka agenda nka hafi y'uru kome nkuko navuze nti nibangahe muri mwebwe bayisilamu zovyakira uyu numuhungu w'umwisilamu nimumwitegereze nimumuhagurutse hariya navuze nti mwebwe baganga mushaka kumuraba arahagurutse yo arazi none uri murabona urazaho uhagaze nta numwe navuze nti tambuka kuku mwana hanyuma baramugoroye nguye araje tam navuze nti gusa nka kugufi nka santimetero 30 cyangwa 33 nkuko ego navuze nti ego Yesu Kristo umwana w'Imana arashaka kumukiza mbega mwebwe abo kwa Muhammad murabyizera kandi muramwemera nk'umukiza w'umwumwe ku giti ciwe hari ibihumbi byabo ya by'amoko y'abirabure adugijwe hejuru nk'uku yemwe mwami rero iki ni ca gihe navuze nti data wo mu ijuru namba wigeze kwishura nyishura rero ibi ni kubw'icubahiro cawe ibi ni kubwawe ndagusabye ukize uyu muhungu namusenge gusa nk'uko navuze nti kurikirato cawe wasigura ya ndavye nk'utangaye navuze nti kurikirato cawe yaragikuye imigozi kuko nari nabonye ivyo baye karakuyeyo ico kintu igihe yagisubije ko hanyuma azaho narindi amaguru yose yarameze neza mu gihe yose yagenda nka mashasha navuze nti urashobora gusubira kugenda hariya hanyuma usubire ugaruke yatangwe kurira nk'uko agenda agaruka ntiyarazi cakora kugenda nk'uko yavuze navuze nti yesu ubwo nyene yesu nk'uko navuze nti hari ufise ikibazo Julius Stad Kirv ni bangahe bamuzi mwene data Stadis Clave yavuze ati ngaha ku ishengero aheruka gusa kujya mu Budage yavuze ati rindira gatoya mwene data Branham rindira gatoya gusa kuzana icyuma gifata amasanamu vuba ndashobora kumufata ifoto yavuze ati ni mwifashe ingo hagarara ngaha yarahagaze nk'uko afotora uwo muhungu hari yafise amaguru yose ahagaze neza nk'uko yotegerejwe kumera hari ca kirato ciwe ca kera n'umuringa nk'uko navuze nti nibangahe muri mwebwe abo kwa Muhammad ubu bahakana Muhammad nk'umuhanuzi hanyuma bakizera Yesu ko ari umwana na w'Imana hanyuma mukamwemera nk'umukiza wanyu amaboko 10,000 yaradugijwe haleluya ntibashaka bagerageza kubicubya kuko turi abera bikumbagaza hasi nk'uko batwita murabona cyo kimwe nyene Imana iko irakora ariko ishira ishengero ryayo mu kibanza ariko irakora byinshi bihebuje byinshi cyane birengeye ibyo twoshobora no gukora cyane kwiyumvira byose yo ni Imana yonyine cyo kimwe n'iri joro nk'uko yamye ari Imana rero bagenzi batoya reka ndababwire ikintu kimwe ubunyene bantu banje bakundwa bagaciro mwebwe ngaha muri iki gihugu n'abandi ku gihugu byaba aya mabande bazoba bari hakujya n'ahantu ahariho hose muri ntimugire ubwoba ibintu byose bimeze neza Imana Data imbere y'uko isi ishigwaho yarize ibintu byose byoshitse ibintu byose bigenda uko bitegekanijwe murayikunda mugumize imitima yanyu itunganye kandi mwibuke impwemu nizava muri ubu buzima kuri mwebwe bantu mushaje cyangwa kuri mwebwe bantu mukiri batoya namwe babyeyi ibyo mubonye abana banyu batoya urya mwana w'umukobwa mutoya wapfuye mu gihe ataminsi umunani yari akwiye cyangwa iminsi itanu azoba ari umugore mwiza akiri mutoya ni mwamubona hariya urya mutama yari ahetse ibitugu adashobora kubona iyo ariko araja bimworoheye nimwamubona nyokura azoba ari umusore mwiza ameze neza afise gusa nk'imyaka 20 ageze nyene mu gukayangana k'ubuto bwiwe kandi azoba ameze uko ibihe bidashira ushobora gukora ku kiganza ciwe mushobora kuramukanya mu ntoki uzomugumbira ariko ntazoba ari umugabo wanje azoba ari mwene data yo mana we azoba arengeye bwose mugabo wanje bibaza yuko wamukunze atankeka waramukunze ariko kugwara urukundo rw'abantu rindira gushitsaho azorongera urukundo rw'Imana rindira kugizaho gwa rukundo gwe kuri gw'Imana rushika amaze araba ibyari byo iki ngakimeze gusa nk'iyarara rishaje rifumba umwotsi sigiza nta kintu rimaze ikintu cyonyine ndabahanura gukora ubu ni bagenzi inyuma yaho gatoya mwonkundira gufata ibyo bintu bice bibiri binaka ntegerezwa kuruhuka gato imbere ya cutaka ubu sinshobora kwigisha bino bintu muri ibyo bikorane ariho benshi cyane ukwizera kwinshi murabona rino ni ishengero ryonyine murabona sinshobora nararonse uburenganzira bwo kwigisha icyo nshaka rino ni ishengero ryanje murabona kandi ndiko ndababwira ubu ndizera ko abo bantu bakijijwe ego mugenzi ndabyizera by'ukuri ariko yo birengeye cyane gutera gutambuka mu gihe uzi aho uriko uratambukira bingana gute kumenya gusya icyo uriko urakora murabona mu gishingo cyo kuba kudandabagirana gutsitara mu rugendo mureke duhagarare gusa mu muco hanyuma tugendere mu muco no kumenya inzira mutumbereye uko n'ukuri umwami azobana namwe kandi namwe umwe wese muri mwebwe ngaho ubu atarashigwa mu kibanza ciwe uwo butare kiri kirindi ariko umugore wo muhira rero muvuga muti mwene data Branham sinigeze nkora ikintu mu buzima bwanje sindi muvuga butumwa emwe birashoboka ko Imana yakuzanye ngaha kurera umujyango w'abana muri uwo mujyango hova mu wundi mujyango w'abana abazo bavuga butumwa bazorungika miliyoni y'ubugingo kwa Kristo wategerejwe kuba ngaha uri ngaha kubwa impamvu byo mwari mubizi rero muvuga muti ibyo byose nigeze gukora ni ukuri mino mirima ya kera kandi nosohoka mu gicugu sinarinze ukuntu nobeshaho abana banje narabye kuri abo bana batoya batambaye ibirato ni naricara nkicara naraguze imodoka ishaje jewe na mau twaja gusenga ntugire impungenge mwene data wewe gusa guma umukunda afise impamvu kuri wewe guma gusuma neza mu nzira urimo bandanya gusa murabona woba utari gera wigisha ubutumwa na mu bumwe ariko basokuru ubumwe azobikora mwari muzi ko Imana yashizeho mureke turabe ubu inzina yiwe yarinde Lewi yatanga ibigira 10 mu gihe yari mu mafyigo ya Aburahamu igihe Melkizedeki yahawe nawe ni bangahe bazi byo hanyuma mureke turabe Aburahamu yabyaye Isaka Isaka yabyaye Yakobo Yakobo yabyaye Lewi ari we yari se sogokuru mu gihe yari mu mafyigo mu buto mu mbuto za sogokuru wiwe bibira yamushinze gutanga ibigira 10 kuri Melkizedeki mana mwene data yo ndi hariho mutoya hariho umuntu w'umwongereza mutoya yakijijwe hari ijoro rimwe mu bwongereza yavuze ati ndanezerewe cyane yegome ndanezerewe cyane kumenya yuko uko ari ukuri kandi umunsi umwe mwiza sinzi ryari uwo munsi uzoba ariko namba rijya ryari yerekwa simvuze yuko nari ngaha nibuka igihe cyose mugumane ibi mu bwenge bwanyu abafite amabande ntibagira uko nyene namba nari mwiyerekwa canke najyanye muri mpwemo ntabyo nzi ariko byari by'ukuri nk'uko mfashe mwene data Nevile gutya bigaragara neza kandi norabye no kuvugana n'abo bantu hanyuma umugore wanje wa mbere yarahagaze hajya ntiyasemereye ngo umugabo wanje yavuze ati mwene data w'igiciro w'igikundiro hajya hari hahagaze umukobwa twahora tugendana haraheze imyaka birashoboka ko hari abantu bamwe mu bantu biwe bicaye ngaha Alice Lewis wutika mwiza cyane umukobwa w'umukristo umwizigigwa yarongowe atebye gatoya mu buzima hanyuma aronka umwana wiwe wa mbere hanyuma apfa ariko arabyara Alice Lewis nagiye mu nzu bashiramo ibiziga kumuraba niho nari ngitaha muhira hanyuma numva ko yapfuye nagiye aho hantu nsanga nta n'umwe ariyo navuze nti hari umugore ari ngaha w'umupfasoni izina ryiwe ryari Emeke kandi yarongwe n'umuhungu w'umukristo kandi yari umukobwa w'umukristo mwiza cyane narabanye n'uwo mukobwa hose ahantu h'ubwoko bwose n'ibindi kandi twari abana gusa b'imyaka 18 19 ahantu hose umukristo nyawe sinigeze menya ikintu na kimwe kuri we atari umukristo nyabwo kandi nari umunyabyaha ariko najana nawe ninjiye kandi umugabo wiwe yari umukristo yavutse ubugira kabiri umugabo mwiza kandi sinari nzi namenye ko yapfuye nabibonye mu binyamakuru hanyuma nagiyeyo baca bambwira naragiye kwa Kotse hanyuma mvuga nti urafite umupfasoni ya Merck yavuze ati B ari mu cumba hariya muri kijya cumba narinjiyeyo hanyuma mpamagara hafi isandugu nimviriye nti Alice narabanye mu bwihisho bw'umwiza w'intimbatimba narabaye mu mabarabara y'umwijima wewe na jewe twarajyanye hamwe ipfo mu mabarabara no ku nkengera y'uruzi aho hambere mu gihe hari amaheganwa y'ubwato bwa kera twashobora kwicara hajya twumviriza umudiho w'umwironge twaragendagenda mu mabarabara mu by'ukuri wari umupfasoni mbega ukuntu nshima Imana kubw'ubugingo bwawe ruhuka mushikanje nkunda ruhuka amahoro y'Imana kandi rijya rindi joro mwiyerekwa yaje ariruka iyo ndi ansanganira yavuze ati mwene data wahezagiwe hanyuma ngwa mu nda yo mwene data namushikanje byarampinduye sino kwigera mba wa muntu nyene kandi n'ukuri kuzima ni gusa nibyo nkuko ndiko nda baraba byo gusa rero ntabwo baburiho noshobora gupfa mbere yuko buca ndashaka kurera umuhungu wanje mutoya hajya inyuma Joseph ndashaka kumubona ahavugiga ubutumwa igihe shobora gufata ino bibiliya ninagera ahantu mbona Joseph ahavugirwa ubutumwa yigisha ubutumwa nk'umusore yuzuye muhemu yera yasizwe na muhemu w'Imana kuri we kandi ndizera azoba umuhanuzi umunsi igihe namubona imyaka 6 imbere yuko avuka muribuka ndababwira ko yariko araza muribuka ukungene namuhamagaye hajya nyene hafi ya rutari ntazi ico nariko ndavuga nshikana abana ku mana navuze nti Joseph wewe uri umuhanuzi ejo bundi ahagaze mu kibuga araza aho ndi arambwira ati papa Yesu yoba afise ukuboko nk'uko iwawe nca ndavuga nti ego mwananje kubera iki yavuze ati nari nicaye ku ikinga ryanje ndaba Sara uwo ni mushikiwe mutoya atashe avuye ku ishure yicaye hanze aho sindamwemerera gusohoka kwibabarabara yari yicaye gutya acavuga ati narabye hejuru hanyuma aravuga ati igihe nabikora hari ikiganza kimeze nk'icawe n'ukuboko kwera hejuru yanje kandi aravuga ati caraduze aravuga ati n'ukuboko kwa Yesu kwaraduze naravye nyina wiwe nawe arandaba twamanutse kumupfasoni wood yicaye ahantu hanaka ngaha twaramubajije ikibazo inyuma y'ikindi n'inzira zose zishoboka byari yerekwa yarabibonye. Aho Yosefu muto ahagaze ndifuza kuramba kugira ngo mbone Yosefu muto yahagaze ndifuza kuramba ngo ndamubona afise umugore namba Yesu agitevye kandi ndumutama afise imvi zera hirya no hino y'izosi na ararungitse nshaka kurungika nk'imiliyoni zibiri canke zitatu z'ubugingo kuri Kristo ndabishoboye. Niyemeje kuvuga ubutumwa bwiza impande zose z'isi. Ego mugenzi rero mfasha mana nzobikore rero ninabona ico gihe cegereje mwene data Mike nshobora kuraba igihe mana meda ndamuhamagara mukunze wanje murabona turashaje ndabona imishatsi yiwe ihinduka imvi kandi tugenda ducunya twunama. Rebecca ndanezerewe cyane ku bwa Rebecca umwigisha wiwe muziki yari kwarambwira mu ijoro riheze yambwiye ati mana yanjye yaba yobandanije atera imbere mwene data Branham yavuze ati biragoye kuvuga icyo azokora murabona abandanya mu muziki. Ndamushaka kandi ndashaka Sara kunanga Becky kuri piano ndashaka Joseph kuri arutari igihe nzobonera ibyo bishitse kandi jewe na mama tuzokwinjira tuba tudanda bagirana jewe nifatikishije ikibando canje ca kera ijoro rimwe tumanuka kwibarabara kandi nzoshobora kuraba hariya kandi nzobona umuhungu wanje ahagaze hariya asizwe amavuta na mpwemo yera yigisha ubu butumwa bwiza nyene nshaka gufata iki gitabo cya kera maze mvuge nti mwana ngiki ni cawe gishikire ntugwanye ijambo na rimwe gumana neza nacyo mukunzi ntacyo ubitwaye ntacyo bitwaye uwo ndwanya wese uwo ndwanya Imana izoba mu ruhande rwanje. Wigisha ijambo ryose gusa uburyo ryanditswe hariya kandi data azokubona hakurya y'uruzi nshaka kwegera maze ndamufata umugore wanje hanyuma tujabuke Yorodani. Kugeza icyo gihe mana reka ngume ku rubuga ndumwizigirwa binyemerere sinitaye uko igiciro kimeze canke uko kingana uko nzokora canke ibi ibyo canke ibindi nyemerera ngume ndi umwizigirwa no kuba umunyakuri ku ijambo ry'Imana nzima kugira ngo icyo gihe nicashika maze nkajabuka hajya hanyuma nzoshobora kuraba hirya nkavuga nti ngivyo yo mugenzi wanje w'igiciro mwene data wanje w'igiciro mushiki wanje muvuga butumwa ukiri muto injira ku rubuga guma ku gikorwa mwebwe mwese bavuga butumwa mukiri bato ntimugume mwicaye ntimugume gusa mwicaye atacho mukora soka hariya kandi muronko ubugingo giri cyukora bandanya genda ntuhagarare muvuga butumwa ukiri muto hari Imana ibaheza gira umutima wawe. Anyibuka igihe nari mfise imyaka nk'iyo ndakeka ko nari muto kumurusha nari mfise gusa imyaka ishika kuri 20 n'iyindi myaka irenga igihe nashika iryo buye rigumye imfuruka hariya ndibuka ko nakunda kwambara ikoti ry'ubururu n'ipantaro yera maze mpagarara hariya hanyuma nshira iryo buye rigumye imfuruka harashize nk'imyaka 31 murabona imyaka nari mfise nari umuhungu muto gusa nari mpagaze hariya ndahashira iryo buye rigumye imfuruka sinafatiye ku ijambo rimwe bifashe neza na neza ku buryo nashize ku iryo buye rigumya imfuruka hariya harambitse intaye yanje aho nari narayanditse ku rupapuro rw'intangamarara rwa Bibiliya narayikuyemo maze nca ndayigrambika kuri iryo buye rigumye imfuruka kandi iracari hariya kandi bishobora kwandikwa ku rupapuro rw'ijambo rihoraho ry'Imana mu ijuru. Reka ngume ndi umwizigirwa gushika ku iherezo. Reka twunamike imitwe yacu ubu akanya gatoya ku bwisengesho. Mu kurangiza iri joro guheza ibi gice kimwe ntigiseguye murakeneye kuronza ugikurikira no kumwe n'abandanya maze agashira ishengero mu kibanza cyayo nzobibereka igihe kimwe Imana niyabishaka ngomba kuruhuka gato imbere y'uko nja hariya icatokaramu kandi gikorane gikomeye hanyuma nzohaya hariya ngende muri Oklahoma mve hariya ngende muri Klamath Falls hanyuma mve muri Klamath Falls ngana hariya muri hepfo muri California gushika ya Kima. Si nzogaruka gushika itariki 15 mu myandagara, ariko murabere kandi ababaze kintu kimwe nambe kintu kinaka cyo gushikana canke jewe imbere yuko cyo gihe gishika namba noja bukuruzi runini ya muri kijya gihugu canke namba mwoja buka uruzi mwi njira muri kijya gihugu imbere y'ico gihugu mwumve byizigiro yo rijoro ko tuzohurira hariya muri kijya kibanza namba mwumva muduzi biganza byanyu muvuge muti numve byizigiro mu mutima wanje mani hezagira mutima wanyu mani bahezagire namba hari umume nga atavyumve byizigiro bazo mama hariya na no kwifuza kuvuga nti unyibuke mwene data brana mukubyo nzokora ibyo kubyizigiro duzi kiganza chawe ndashaka kuba hariya nanje mani kwezagire mfaso ni mani kwezagire data wo mwijoro tukuzanira no kuranira ijoro ikiganza cyose ahongeza kumenya icari hejuru bose kiretse umuntu wese ubugingo bumwe bw'igiciro bwicaye ngahe inyuma burushe gusa gatoya namba bushobora kujya mu kigihugu ahari urukundo rukwiriye rw'Imana by'ukuri mu mutima yabo mu mitima y'ujya mugore w'igiciro ku buryo yoza muri ico gihugu ngahari mu mfiro iri joro byo kwegera ubugingo bwiwe burushe mu gihugu cyasizanyo cy'Imana. Data wo mu ijuru nk'uko nabaye ngaha kuri iyi arutari maze nkavuga ubutumwa mbwira ibyuvyo ndira ningingira kandi nemejwe, reka nsubire ndakwibwira rindi rimwe mwami, reka nsabire mushiki wanjye ari inyuma. Mana shira mu mutima wiwe iri joro rujya rukundo rw'Imana ujya muhe mu yera w'Imana ajya amahoro arengeye gutahura kose ko yo kwakira muhe wawe ashigwa ikimenyetso gushika urya munsi. Ndashaka kumubona mwami gihe tujabuka ikiraro namba ari bakojya cyajyanje kujabuka namba ibyo wanyeretse ari ibyo kuri kandi njabuka hakujya hariya. Ndashaka guhura nawe hariya no kumubona yiruka kandi afashe ikiganza kandi avuga ati mwene data w'igiciro ryari ryajo rikintu kinaka cambwiye kuduza ikiganza cyanje igihe wara ngiza kwigije igitabo cy'Abanyefeso nadugije ikiganza cyanje kandi kintu kinaka cyaranshikira inyuma y'ibyo. Ndi ngaha ndi muto ubu bihe byose mana ubironse ujya w'igiciro. Aba badugije ibiganza byabo ko bashizwe ko ikimenyetso na muhemu yera muhemu w'Imana ari kuri bo kandi ubaronse muhemu yera bashizwe ikimenyetso hamwe n'urukundo rw'Imana mu mitima yabo kungere dugukengurukira ku bwabo. Ndatahura data ko izi bande zizoja mwinsi ibyuma byinshi biziduza amajwi bimanitse hirya ya rutari bisigura ko amabanda ariko ararokogwa mu gusubirira hari ijwi rizoba rigiye mu bihugu bitandukanye mwisi yose. Mwisi yose ibihugu 20 canke 30 bitandukanye bazozumva. Ndasengera umuntu wese yumvira izi banda adafise ibyo byizigiro by'ubugingo budashira adafise umubatizo wa muhemu yera ese yoza mu mutima yabo buke bukubikore mwami. Kandi se jewe namba ntababonye na rimwe muri ubu buzima igenja buka kujya muri kiya gihugu ese ho kwibuka maze bakagwa munda kandi bagwa munda maze batuvuze induru tuti mwere data w'igiciro tubwirana tute twarumvise ibande yawe kuri Efeso kuni mana yadutoranije ubugingo budashira kandi hari kuri rya bande nakirijwe ry'Imana maze yashugaye ikimenyetso cya mwemera mu bwami bw'Imana ubikore data ukizabo bagwaye bose n'ababaye wishi cyubahiro wewe ubwawe kuko dushize ibyo byiza kuri wewe utwi mutwigoro twise mu izina rya Yesu mwana wawe amen. Mbega ngaha harabagwaye kandi bashaka ko tubarambika ku biganza basengegwe mwoduzi ibiganza byanyu ni byiza cyane mwotambuka mwitonze ubu mukuza ubu arutare ngaha nyine kandi muhagarare akanya gatoya gusa mu gihe mwene data nevira za hano. Bibisa gusengera abagwaye gusa bisa nk'ukumanuka aho munza aho muhagaze neza na neza Imana izi byose kurebe. Iyo numvise ijya jambo mwibuke namuzobukiriho igihe ngenda umwizigire izere gusa nibuke sinapfuye sinzoba ndi kure cyane yanyu ndayumviriza sinshobora gupfa Yesu yampaye ubugingo budashira azonzura ku munsi wa nyuma nzobona kandi niwagenda nzokwizera cyo kimwe ku bwawe ndizera ko tuzosubira kubonana ndiko ndaraba uyu mufaso ni wigicira ringa nimishatsi yimvi uri umukristo yuzuye muhemu wiwe umurindire ko aza ari ngaha gusa arindiriye ko ubwato buza amen yo mushikanje